mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, mbega ubuzima bwawe burabereye ubutumwa bwiza, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 30 ku mugoroba ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 63 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze tugume duhagaze akanya gatoya gusa mu gihe twunamitse imitwe yacu turaba ku mwami. Namba hariho imitwari iyo ari yo yose itegerezwa kumenywa n'Imana, wotareka ikiganza cyawe kuri we muri uyu mwanya nyene, kandi ugumize umutima wawe kucushaka. Data wacu wo mu ijuru, turekenguruka kuko umunsi mushasha kandi ubaye umunsi wiyongereye ko ugiye kwinjira muri kahise rikorane by'iki gitondo byamaze kurengana amajambo yavuzwe ari mu kirere ku ibande, kandi tuzotegerezwa guhura nayo umunsi umwe, azotegerezwa kubayo canke kariyo, kandi twizeye ko ariyo, kuko iryo ni jambo ryawe. Ubu turasaba kuja kutwishurira ijoro imitwaro twatanze, hamwe n'ibiganza byacu tudugije turakweretse iyo mitwaro, waruzi ico dukeneye n'ico dusaba. Kubw'ibyo turasaba kuja kutwishura mwami, kandi uduha ibyifuzo by'imitima yacu. Ibyo navyo namba dushobora kubikoresha kugira ngo tukubahirize kubituroze mwami. Ukiza abarwaye bari hagati muri twe, gujane kuri byaha byacu byo kutize, uduhe umugabane w'imihezagiro yawe ubugira, kandi rijoro mwami, mu gihe tuzirikana ijambo n'igihe tubayemo. Twakoraniye hamwe data atari kubw'iyindi ntumbero kiretse kugerageza kwiga ukuntu tubaho neza birushirije no kubaho turi hafi yawe birushirije, kuko tubona umunsi wegereje, kandi dutegerezwa gukoranira hamwe ubwacu kenshi no kwakira amabwirizwa yawe kuri wewe. Turonze data mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, murashobora kwicara. Ndazi ko kandi hashushe biteye ubwoba n'ukuntu ahantu hose huzuye, kandi rero muradutunga, ntidufise ivyuma na bimwe bizana akayaga. Kandi na nkumbure bizoba, hariho ibintu bibiri nshaka gukorera ishengero, ubwo nyene nshoboye kugaruka uko ndabishaka. Namba ngarutse mubikora nuko bikwiye, ndashaka ipiano ari ngaha ku buryo uvuza piano azoba araba imbere y'igikorane, ndashaka inanga hariya muri uru ruhande n'ivyuma bizana akayaga. Rero numva ko gutyo vyoba ivyo, kandi rero tuzokwiye zigira umwami, kandi turazi ko azobituronsa. Ndizera niko bambwiye ko mwene data Ikerson yafashe ikigusa gikuye mu kinyamakuru, yagishitse mu biro vyanje inyuma hariya. Uwo n'urya mugwi w'abamarayika wavuzwe vyari muri ico kinyamakuru. Murabona ico yo shusho ya piramide, muraba ikikuru uru ruhandi ibabari isongo yaza yarekuye igituza ciwe gutya ku ruhande rwanje rw'iburyo, nk'uko nabivuze muri ya rutari nyene hareheza amezi ane amezi. Murabona ngirikani Luke ikinyama canke ikinyamakuru Life kirabifise mu makuru ya Rusama yo kuwa 17 Rusama. Ndibaza mbega nivyo amakuru yo kuwa 17 Rusama. Mukawudu yari kwarambwira uno munsi ko kenshi bamuhamagaye kandi bamubaje na makuru ya Rusama yo kuwa 17 Rusama. Ni gicu cinsiga bwenge gicu gipima ibirometero 58 kuduga na 48 gukika makandi. Ivyo ni bimwe twariko turavuga nga aho ni umumarayika w'Uhoraho yamanukiye amaze anyiganyiza ahantu, kandi byose humvikanye urwamo rwinshi gusumba. Nibaza ndazi ko hariho umuntu umwe, ndibaza mwene data Sotman, namubonye mu kanya gaheza ahantu hanaka ari ngaha, yarahagaze neza ngaha, yarahagaze hafi igihe byashika. Nibaza ko ntari kure yiwe, ndamubona. Nagerageje kumuramutsa nzungagiza ikiganza nari mfise amatarubindi yiwe n'ibikoko twariko turahigamwo, ntivyari kuri aka gasozi. Ubu vyagiye ku kandi gasozi, naramubonye munsi umwe imbere, kandi narambwiye ko aho dutegerezwa nagiye ku buryo namba bizana ngaro gusa hejuru mu kirere, maze nkabisubiza inyuma kurya ku bushobozi ushobora gufata ibikoko. Rero zari ngurube zo mu ishamba, kandi rero narenganye ngaha muri uru ruhande, kandi siho vyari biri, ntivyari no ku ruhande na rumwe. Nabonye mwene data Fredas asohoka kandi ntibyari hari yasubiye inyuma kandi mwene data Norman hejuru ku gasozi rero narahindukiye namubonye munsi y'inamanga ntoya maze ndatuga nari njije nyene narenze nk'ibirometero bibiri n'igice ahantu hagoye cyane hanyuma naricaye maze ndaba hirya no hino bwari ko burira kandi nariko ndakura ibyo twita hari ibifashi n'ikintu kimeze nk'ibintu mbuto zifise amaho nazikura ku ruhande rw'ipataro yanje neza na neza ubwoko bumwe nabonye bwa ndabikora igihe nari ngaha ndababwira ibyerekanywe amezi atandatu mbere y'uko bishika navuze ibyo biratangaje muraba ukuntu neza na neza ndi mu bwa buraruko bwa Tucson nko mu buraruko bushira ubuseruko Tucson muribuka navuze gutyo mu bumanuko bushira uburengero kandi navuze ibyo biratangaje nariko ndaraba izo mbuto zifise amaho nk'uko ndabikura muri byinshi byo biva ku ipantaro yanje namba montari egeramo hari muba hariya kirya igihugu cy'ubugaragwa ntikimeze nk'iki na gatoya hari umuco nk'inshuro mirongo ibiri kandi nta bintu nk'ibi ngaha nibihayihe gusa n'umusenyi kubw'ibyo nari bagiye narabiraba nk'uku namanu y'amaso ku metero 800 y'uko umutwe wose ubusho bw'ingurube zo mu ishyamba ziryamye hariya ku mperaho zari ko zirarisha ibyatsi bimwe bita pererin kandi niyumviriye ubu namba nshobora gusa gushikanira hariya mwene data Frode na mwene data Norman hariyo niho hantu nyene rero umunsi umwe mu mugoroba mwe muyera yari yuzuye rwose mu rusengero ku buryo yari kwarambarira ibintu byari byashitse kandi byari ko biraba nategerezwa guhaguruka no kuja kureba rusengero hanyuma rero bukeye bwaho nari nagiye hariya kandi natanguye namba nshobora gushikira mwene data Fred ndaja kumuzungurukisha uyu musozi nko kubirometero 600 ugiye ku nategerezwe ibirometero kugenda ibirometero nka bitatu n'imetero 200 birenze kugira ngo ndamutore nkumbure nka bine n'ibirometero 800 kugira ngo n'imetero kugira ngo muri iyi nzu kumanuka uku ico twita idodane kudugu ku hejuru y'imesozi ihamba yegeranye no kumanuka wiruka kukujabuka no kwariya no kumanuka werekeza kuguma kumutora hanyuma yategerezwa kumanuka gushikepfo ku musozi kugira ngo mwene data Norumaho hakaba nkumbure hoba nko kubirometero ibirometero bitandatu n'igice cyangwa umunani maze akagaruka kandi naringiye gushika agapapuro naringiye kumanika kwishami ry'ico hari giti hariya kugira ngo nshobore kuge nekereza umusozi ntumbera ngarutse kandi nari impejeje kurengana umusozi mutoya hariya ibyibushe by'ibiti by'urutare kandi inzira y'inyemera imanuka ku rundi ruhande nko imetero 40-50 munsi y'umusozi byari hafi iyo umunsi wari ugeze kure mvuga isaha zibiri canke zitatu wumva cari kintu nk'ico mwene data Fred nkumuriza icende gene nk'ico narirutse kuri uru ruhande kugira ngo ibikoko bita pekabi ntibimbone n'inguru bezo mu ishamba murazi kandi zira akara cyane rero ngiye hariya ku musozi ngenduku ndahaca ntangura kwiruka hejuru ku musozi kandi nari rutse gusa gato icyo twita umuvuduko wa rusake nuko byonye nitara yose irasamirana sinigeze numva kwasa na guteye ubwoba nkuko byara nyiganyije gusibuye bicabira tibagurika kandi numvise nkuko wamenga ntegerezwa kuba narasimbye imetero ni nusu hasi umenga gusa byaranteye ubwoba niyumviriye ntimana we ni umviriye ko yumbandashe yuko umuntu munaka nari nabaye nambaye inkofero yirabura niyumviriye ko boba biyumviriye ko yari ingurube yo mu ishyamba yiruka hejuru ku musozi k'umuntu yari yandashe byanteye urwamo rwinshi neza kuri jewe nubonye n'ikintu kinaka kivuga kitiraba hejuru cari ngaho nuko arambarira ati nukuguruka kwatwa dushashara ndwisubira hariya kubw'ibyo naje ngaha nahuye na mwene data Fred na mwene data Nomare nk'inyuma y'isaha imwe igihe n'abatora bari bakerebutse kandi bari ko barabivu agako ngibyo kandi ubumenyi buvuga yuko bidashobokera ubwoko na bumwe bw'igicu canke ikintu icyo ari cyo cyose gushika hejuru igifungo murabona bizoja byonyine gusa sino bimenyanda twebwe iyo tugiye mu mahanga tugendera ku birometero 2740 ni hejuru y'ibikimetero ni hafi nk'ibirometero 6 kandi tuvuge reka tuvuge nkumbure nko ku birometero 2024 ho udasubira kuronka igipfungu kundi ariko ibi ni birometero 42 kandi cagumye hariya munsi wose murabona ntibazi cari ku mwami ashimwe twe turabizi urakoze mwene data Gerson nzoyigumana ku meza yanje hariya kandi nti nitwa ndi kacha gitabo rero aho tuzoshobora kuba tuyifise ndafise akantu gatoya ngakanditse bampaye rero nizera twagiriye twagwiriye kuva igihe nari ngaho ubuheruka niyumvira yuko izina rye wari de izina rya se Dawidi West kandi ndafise akana gatoya ngabashaka gushikanira umwami nibyo mbega niri joro canke kuwa gatano mwijoro sin bitegerezwa nivyiza rero mbega nibite uri Davidi sivyo niko nari niyumviriye yuko witwa ni nziza mbega mwumva mumeze gute ako kana hejuru namba mushiki wacu yoza nga hejuru kuri iyi piano maza katuvugiriza yandirimbo baza numwungere namba bashakaze hejuru maza ze tu shikanira kagahungu gatoya umwami rero dutegerezwa ko biguma bijanye nivyanditswe uyu numwuzukuru wawe mwene data weste ntibisa nibisho bisho sivyo mushiki wacu byimvira kwiki mbega urazi ico niyumvira ndi sogokuru naje binyibutsa mwene data demos shakare yani yarahagaze imbere y'isinzi ry'abantu ibintu byose arabivanga nkanje murazi yari hagaze hariya yavuze murazi nabwiye roze numvise uwo mugore wiwe yavuze ati numvise ashaje kurushiriza kuva mbaye so nyogokuru yavuze ati oya nashatse kuvuga murazi muri nturi mwenyene mwene data weste hariho benshi ngakane nivyiza niyumvire ko dushobora kunezererwa sabuzukuru bacu nibi nizera yuko ibi bitumvikana naba ariko dushobora kumara umwanya munini ya hamwe nabo ndibaza kurusha uwo twamaranye n'abana bacu nabibajije umugore kandi munsi yavuze atatanke kabibere ku rukundo akanya gatoya ukabasubiza nyina ukabandanya rero mfise umwuzukuru mutoya hariya yavuze ati papa vuga ubutumwa papa vuga ubutumwa kandi batoje amashikanwa kuyingu heze mwijoro kandi babashize kumeza baramuzanye maze anyumvira kuri mikro yavuze ati papa vuga ubutumwa papa vuga maze biravuga tego hariya hejuru yavuze tego ya maze amashikanwa araseseka yashaka kuza nga murazi kandi yama ampamagara avuze urwamo yo ambonye mu gikorane yavugije urwamo papa vuga ubutumwa yavugije urwamo rwose rero raziko yewe ndibaza ndamba no shobora gutira kuri iyi mishati ntayo akeneye ubunyene ndayikeneye yitwa ngwiki David Jonathan mbega iryo ni izina ryiza rero inizera yuko ubuzima bwiwe busa nubwo ubwo bitiranwa Dawidi umwami Dawidi wewe uwo Kristo ategerezwa kwicara ku ntebe yiwe kandi byongeye Jonathan umugenzi mukundwa ndababwire n'abana batoya turabanezererwa cyane rwose arabyutse kandi ashobora gusemerera amen neza n'icyo kimwe n'abandi murazi kubw'ibyo ntiturareka ngo bidusamaze turiko turamushikanira umwami niyumvira yuko ari byiza cyane kuronka abubakanye bakiri batoya b'Imana yashize mu myitwarire ko yabo akanya gatoya inkaka maze bakaza bakashikanira bakishikanira umwami kandi yo mukozi ibyo byerekana yuko mutari musubije yuko musubije Imana iby'Imana yabahaye Imana imuhezagire rero namba ushaka kumuterura ndibaza nkumbure yuko nyina yo muterura neza gatoya kurusha uko nobishobora neko mubona gute tumurambitse ku ibiganza mwohita mwivyo kuko mfise ubwo bakono mu atahasi cyane atari kumutahasi kumuvuna canke kini murazi namba mfise ubwoba bwo kumuvuna murazi meta yavuze hari inyuma niyumvira yuko ari igikorwa ca imbere amfuhagira murazi akunda guterura ari rero raba ngahagiye kundaba n'umwana mwizego mugenzi nkumbura ni ushobora kumutera nazi yo mushike wanje ndizigiye uko atagwa mbese keza sikeza ni gutego rero tumuze twunamika imitwe yacu mwami Yesu haraciye imyaka myinshi igihe ubukristo bwa avukira mu ishusho y'umuntu yitwa Kristo Mesiya asize amavuta izina ryiwe ryari Yesu abantu bamuzaniye abana batoya babo kugira ngo ashobore kubarambika ku ibiganza bahezagire kandi nimureka abana batoya baza aho ndi kandi ntimubabuze kuko bwandikwa mu ijuru ubusa n'ubwo bameze batyo uwo muryango mwiza wakabuyenge bakabakiri bato basekuru hamwe n'abandi babaye abigishwa bukuri ijambo ry'Imana mwami Yesu ndazanye kando ndakuzaniye iri joro mwenge umwe mwungere na jewe uyu mwana mwiza David Jonathan West ndamuguhaye mukuye muri kuri nyina na se ndamukweretse mwana kubwa masigara y'inkomezi ubuye ubuzima burebure bw'ibikorwa kugira ngo yubahe Imana mushobora byose yamuzanye kuri iyi si mihezagiro y'Imana ibe kuri umwe muyera be kuri uyu mwana namba hari hejo azotwara ubutumwa bwiza ababyeyi biwe n'aba sekuru biwe bakunda cyane uyu munsi bikore mwamu mu izina rya Kristo ndaguhaye umwana muku shikanira ubuzima bwiwe amen ibaza uko bashaka gufata ifoto ya kakana nanje nasinje Imana iguheza gire mushikanje ese wo kwamukunda akandi uhagaciro umwami Yesu n'uyu mwana mutoya akarererwa mu gutinya Imana kandi mukagira gahungu kigi atangaza sinkekeranya Imana ibane namwe. Nibaza yuko yataye imbombo yiwe bayitoye yo mana we. Ubureka turirimba kakaririmbo bazana abantu twese hamwe kugaka kana gatoya. Bazane. Bazane. Azana abana batoya kuri Yesu. Asinzi ibiganza byiza kurushiriza twoba nk'umweho ibiganza by'umwami Yesu. Ubu ndazi ko hashushe hanze. Ndashaka kubwira ujejwe isuku doko canke abandi barabi byo ako bamwe muri bashiki babo bariko bonona bononesha yabo amavuta ari ku ntebe nibangahe bayishize ko ndazi hari umupfasoni wanje abakobwa banje babiri Bretin Collins Madame Bella bamwe muri bo hari ikintu kinaka amavuta harya nimba ushoboye gukubita ku ijisho doko igihe ubishoboye ndavyize yari hirya n'amavuta canke irangi canke ikintu kinaka neza aho intebe zizunguruka none si ibyo. Yemwe sinzize rero ibyo ari byo rero ikintu kinaka gusa babimenyesheje kandi navuze ko ndabimenyesha doko ni byiza rero kuwa gatatu mwijoro igikorane cy'amasengesho hari kindi mwatangaje wagize amatangazo kamwe ne datanebe watangaje byose rero namba umwama bishaka kuwiyinga uza mu gitondo ushaka kuvuga ku kigwa cyo kurega ururunganwe ko rwabanze Kristo amuvuga muti ururunganwe nibwo ashobora kubikora tuzobona neza nimba batarabikoze cyangwa batobikoze dukurikije ijambo. Rero kuwiyinga uza mu gitondo namba rero namba ikintu kinaka gishize nategerezwa kuba ndi i Houston igindwi byongeye mu gikorane cyo mfasha akushika kuyinga rero sinzi nimba nobishobora canke nobishobora ariko dufise ibicanke irenga y'iyindi ndwi twokoramwe imbere yuko biri rero tuzogishikago mu gikorane canke inama ishikaga indwi ya nyuma yo mu kwezi hanyuma rero nzotegerezwa gusubira umuryango muri Arizona kuko uburuhuko bwabo bwaheze kandi abana bategerezwa gusubira ku ishuri ubu mbega niba ngahe bashimye gusoma ku ijambo n'imihezagiro y'umwami twese cyane emwe harashushe kandi ndazi ko bamwe muri mwebwe bategerezwa gusubira muhirira ijoro ndazi mwene data Rodine na Shari nabo bategerezwa gutwara imodoka kare hare kandi rindira gato muri ikiruhuko sibyo yemwe numvise ko muzoja kuroba umwami nta harura umwanya umuntu amara ari kuroba ntusazi igihe uri kuraroba kubw'ibyo rero mwebwe bakobwa jana nabo murabona kandi nzomanuka hafi nifatanye namwe nimba nzobishobora kandi muraza umwami mwiza muravuga nta harura umwanya umuntu amara ari hanze kuroba muhejeje kenshi igihe mugiye mu byiyumva mu ruhagarara n'ikintu ciza kiruhu ura nigeze kubona mu buzima bwanje ni kuja kuroba nari mfise agakarata igihe kimwe akondya kwa mushinga na etruma uwari wewe sabiru kumushinga na etruma wo mu ruganda rwi ne niyo arubani yari afise agakarata kuri ibyo kavuga kati kuroba kandi bakabandanya bavuga bati umuntu afise umuntu wese mwene se kuroba hari nk'ibintu umunani cyanke 10 bitandukanye rero igihe yashika munsi y'urutonde kavuga umuntu yari ari hafi y'Imana igiharoba murabona kubw'ibyo nibaza ko ari ibyo umutunzi moro bose nico kimwe mukuroba murabona ikiganza gifasha hejuru na ntaryo bara kandi ibintu byose byavugira byerekeye kuroba yemwe ndababwira ukuntu kuroba nakoze haraciye imyaka 33 kwari kuroba ubugingo bw'abantu se umwami yo dufasha kuga arura uwari we wese dushoboye kuronka ubu iri joro ibiri biriko bishirwa ku mabande ubu muri iki gitondo nimba Jimmy canke ari kwafata amabande ndiyumvira ku vy'amabande umuntu umwe yarankebuye navuze ni ukuvayo kwa kabiri sinashaka kuvuga kwa kabiri kwa ukuvayo kwa gatatu nkemuyera mu ishusho y'umuriri Imana yamanutse mu kwiyerekana izina ukuvayo kwa mbere kandi ikuri Isirayeli muri Egiputa ukuvayo kwa kabiri yari Kristo kuri ishengero mu idini ry'Abayuda hanyuma ukuvayo kwa gatatu ni gihe yankingi y'umuriro nyene ikuru umugeni mu ishengero rusengero murabona hanze y'ibisanzwe hanze y'ivyamhemu kandi ivyamhemu hanze y'ivyamhemu bitatu murabona ivyamhemu biva mu ishengero ahubwo rero dufise ibintu ibihe bitatu vyivyo rero iri joro nashaka kugira iyindi bandi za kwitwa mbega ubuzima bwanyu burakwiranye n'inkuru butumwa byiza nkumbure ntiza gufata umwanya munini yemwe gusa ibyanditswe nibyo byamfise hano ariko ubwa mbere dushaka gusoma ijambo ry'Imana imbere yo gukora ibyo tumwunamikiri imitima yacu umwanya muto mwami Yesu umugabo wese mu mubiri canke umugore canke umwana ashobora kuzingurura impapuro z'ibibiliya ariko nta n'umwe ashobora kuyihishura atari wewe ndasenze mwami ngo ufate iki gisomwa nkuko kiri ku mutima wanje ngo ndakirungikira abantu mu mahanga ngo bashobore kumenya ubwoko bw'ubuzima basabwa kubamwo kuko benshi barambajije bati mbega ubuzima rukristo n'ubuzima bw'ibikorwa mu ishengero nugufasha umworo umukene canke nukuba umunywanyi w'iyi buri gihe nukudahemukira ishengero n'ibibazo nk'ibyo data esi nyishu yo ziri joro iciye muri aya majambo mu gihe dushyiramo umwete mu kuyazanira abantu mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye amen. Ubu tuzingurure bibiliya zacu mu gitabo cy'Uwera Luka hanyuma turatangurira ku gice cya 14 ku murongo wa 16 kugira dusome ibyanditswe maze turonke urufatiro kubw'icishimikizo kubw'iki tugiye kuvuga iminota 30 gushika iminota 40 kubandanya rero umurongo wa 16 w'igice cya 14 cy'Uwera Luka nawe aramubwira ati habaye umuntu yarondeje amazimano menshi atora benshi igihe cyo kurya gishitse atuma umushumba wiwe kubarira batowe ngo nimuze kuko bihejeje gutegurwa bose batangura kuzangazanga n'umutima uhuye uwa mbere ati naguze itongo nkwiye kujya kuriraba ndakwinginze uramvugira ntunge uwundi ati naguze inka 10 ngiye kuzirimisha ngo ndabe ndakwinginze uramvugira ntunge uwundi ati narongoye nicyo kimbujije kuza maze wa mushumba agarutse abwira shebuja uko vyagenze nyene urugararaka abarira umushumba wiwe ati itegereze sabashumba n'umushumba ati genda n'ingoga uje mu nzira z'ibihamo no mu nzira z'igisagara uzane hano aboro n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira umushumba wiwe ati mugenzi icumba ariye ndagikoza ariko imyanya iracasigaye shebuja abarira uwo mushumba ati genda uje mu nzira ziroro no mu mihora ubagobere baze kugira ngo inzu yanje yuzure ndababwira yuko ata muntu n'umwe wo muri abana tumiye aza kugira icyo atamira mu byo naba ateguriye rero mwatahu habaye ugukwega gutatu canke byabaye inshuro zitatu igihe basohoka ubwa mbere maze bagahamagara bo bari canke bari batumiwe kuza kandi ntibabikoze rero haciye habaho igikorane cyo gukiza indwara baragiye bazana impumyi n'abacumbagira ariko hagumye hariho ibibanza rero yaragiye hanze agobera icyiza n'ikibi n'abasindagibizwa ngo bashobore kuza rero musoma uwundi mugani w'ibi kintu cy'urukurikirane rw'ibi Matayo 2:1 gushika 11 mwifuza kubisoma hanyuma ariko nakuye iki kigwa ngaho mbega ubuzima bwawe urabereye ubutumwa rero Yesu avuga ngaha umuntu yama na ntaryo agerageza kuzana urwitwazo ntiyakira ijambo ry'Imana ngo ubutumire bwayo ry'ubutumire bwayo naho ryagaragazwa ku mugaragaro kuri bo ibyo n'amazimano yayo ubutumire bwaba ariko umuntu na ntaryo yamagira ibyitwazo kandi usomye Uwera Matayo 2:2 urabona ko ibyitwazo byari hari ya nyene kandi bagerageza byarabayeho mu bihe byose byarabayeho muri iki gihe kandi bavuga ngo umuntu yabatumiye hanyuma bari bafise uruzabibu kandi turabona uwo mugano ukuntu yawatumye abashumba wiwe bagenya urwo ruzabibu umushumba wa mbere aje bakoze iki baramwishe umushumba akurikira yaje aje bamuteye amabuye hanyuma bishe buri mushumba wese abantu barabishe mu nyuma umwami yarungitse umuhungu wiwe hanyuma igihe umuhungu yashika tubona yuko baciye bavuga bati uyu ni samuragwa turamwica hanyuma twegukira ibintu byose hanyuma Yesu yababwiye ati umwami yarungitse abandi maze baca bica abo bicanyi kandi baca baturira ibisagara byabo rero turabona Imana itanga ubutumire kandi gukora ikintu kinaka canke kwakira ubutumire yamuhaye hanyuma ikabusubiza inyuma rero nta kindi kiba gisigaye inyuma y'ugutuangwa kw'ikimaza atari urubanza namba urenganya karimbi k'imbabazi rero haba hasigaye ikintu kimwe gusa nacyo n'urubanza kandi turabona yuko umuntu yakoze ibyo mu bihe byose byarabaye mu bihe byose muri Bibiliya igihe Imana yarungika Nowa umusavyi wayo hanyuma yaciriye ubuhungiro ku bantu bose bashaka gukizwa ariko abantu baramutwenga kandi bakamushinyagurira Nowa ariko Imana yataciye inzira ariko bari bafise ibyitwazo ntibyari bihwanye n'ibyiyumviro byabo byari bigezweho icyo gihe ntibyari bimeze uburyo babishaka rero bagize imyitwazo mu gihe cya Nowa baragize ibyitwazo mu gihe cya Mose baragize ibyitwazo mu gihe cya Eli baragize ibyitwazo mu gihe cya Kristo kandi barabigira ibyitwazo na bugingo n'ubu rero avuga neza kuri Isirayeli abari bahamagariwe ku munsi mukuru ibyo noshobora kubivuga ku bagabo uyu munsi ishengero batumiwe kuza ku munsi mukuru hanyuma ntibabi bukora umunsi mukuru wa mwemu buhoraho kandi ntibazobikora ntibashaka kubikora bafise ibindi bintu bakora bararonse ibyitwazo rero namba Isirayeli imyaka 2000 heze bari kwemera ubutumire bari bahawe ntibobaye bameze uko bameze uyu munsi imyaka 2000 heze Isirayeli banse ubutumire bw'amazimano y'ubukwe barabwanse maze baca baja mu rubanza ariko nk'uko Yesu yapfutse ati bateye amabuye bica abahanuzi bari barungitswe kuri bo mu kwironderera ibyitwazo rero bagirira ibyitwazo buri munsi tubona mu minsi ya Yesu yuko atiyunze n'umwe muri bo bavuze bati uyu muntu yaronse inyigisho ryari ava ku ishuri rihe mbega si umwana w'umubaji nyina wiwe ntiyitwa Mariya bene wabo si Yosefu na Yakobo n'abandi hanyuma bashiki biwe ntibari kumwe natwe rero ni hehe uyu mugabo yaronkeye ububasha bwo gukora ibyo murabona mu yandi majambo ntiyiyunze nabo rero bavuze bati ni Belizebuli n'umusamariya arimo dayimoni kandi yarasaze n'umuntu ari mwe mpe mumbi mu bijyanye no gusenga yaramusama yaramusarishije kandi nivyo ari hariya nk'umunyeshamba ntimumushire ku mutima kandi turazi ibyashikiri Isirayeli barakomye nduru kandi nibaza yuko urya muntu yari mu ikosa gushikayo igihe bamucira ku iteka yavuze ati reka amaraso yiwazobe kuri twebwe hamwe n'abana bacu kandi ari hariya kuva ico gihe Yesu yari kwaragerageza kubabwira yuko ibyitwazo byaba ari byo byisha abahanuzi kandi byisha abagororotsi baje mu nyuma baremeye nemera zabiza abantu babahayaho kwakira ijambo ry'Imana kandi mu gukora ibyo ntibahaye agaciro ijambo ry'Imana. Ubu ushobora kuvuga muri ibi yuko ibi ari ubugombe bw'Imana n'ibyifuzo by'Imana cyangwa yuko hari ikindi kintu mwokwishimira kirutiki. Rero utegerezwa gufata iki cyangwa kiriya, ntushobora gusaba Imana nitunga. Utegerezwa kuvuga ibi uku n'ukuri cyangwa ni gice cy'ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri cyangwa ntibyashyizwe hamwe neza cyangwa byasiguwe nabi. Ariko Bibiliya ivuga iti, ijambo ry'Imana ntirikeneye gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombeye. Nta n'umwe yemerewe kuriha insiguro, ryanditswe mu buryo Imana ishaka ko risigurwa. Uko rivuga uko niko ritegerezwa kumera. Rero rifata uko rivuzwe uko ryanditswe hano. Rero baremeye nemera zabo, ntibaha agaciro amasezerano y'Imana kuri bo, barayirengagiza barayahunga. Mugabo, iyo Burusiya bwari kuba bwarakiriye umuhezagiro wa Pentekote imyaka 75 iheze igihe mwe muyera yamanukira mu Burusiya, nta bakomunista bari kuba bahari muri iki gihe. Rero imyaka 75 iheze bari bafise umuvyuru uhambaye mu Burusiya. Imana yari hagati muri bo, kandi bari bafise imivyuru ikomeye muri Siberiya. None bakoze iki? Barawanse. Kandi ubu igihugu cyarononekaye kandi amashengero ntashobora gukorana kiretse babisabye, kandi bashyirwa ku iteka mu rubanza. Niho bitwaye muri ubu busazi bw'ikinyeshamba bw'iki gikomunista bishikaniye umurwanizi. Imyaka 50 iheze mwe muyere yamanukiye mu Bwongereza. Mu nyuma yaho haciye haza George Jeffries, F.F. Bosworth na Charles Price, Smith Wigglesworth, abo bahizi bahambaye bukwitse. Imyaka 50 iheze maze baha Ubwongereza umufyuro wa mpemu yera. Ariko bakoze iki? Barabacokoye babashyira mu ibohero, babita abasazi, bibajije ko bataye umutwe. Amashengero yarabujije abantu kubumviriza. Mugabo barakijije abarwayi, hanyuma birukana amadayimoni kandi bakora utumiza. Ariko kuko Ubwongereza nk'igihugu cyahakanye ubutumwa bwiza, ibyaha byabo birazwi ku isi yose, igihugu icyasubiye inyuma mu byizerwa byacyo, naho twashyiramo Roma, Ubufaransa ntibyosumba Ubwongereza. Ni mama wo gusubira inyuma mu byizerwa. Aho Fine n'abandi bagabo bahambaye bapfugiye ubutumwa ku ibarabara rya Haymarket, Charles Fine, Wesley n'abandi barabyi shiburiye kure. Kandi raba no mu bimenyesha makuru mundu wiheze canke indwi zibiri ziheze, murashobora gusoma yuko abo bantu babo bahambaye bari abanyantege nke kwifuza mwe ukwifuza abagore aho abatasi binjiye, kandi umutware wabo yarabonye n'abandi. Ibimenyesha makuru byarabivuze ko icaha cabo giteye isoni muri leta, cabaye isoni ku isi yose. Kuki cahakanye ukuri, cari gifise icitwazo kandi carononekaye. Ubwongereza bwarononekaye mu bijanye n'Imana kuva kera. Namba Amerika haraciye imyaka 15 igihe umuvyuru uhambaye wukize ingwara wabandanya uhereye kuri Pentekoti maze urabandanya mu gihugu. Hanyuma harabaye imivyuro mu gisagari Washington DC, abakuru b'ibihugu, ivyegera vy'abakuru b'ibihugu, abantu bahambaye babura amatari. Ibintu bihambaye vyarashitse, babura amatari n'abantu barakize ingwara. Nk'umukenguza amateka y'ipshawu yari amaranye ubumuga bw'imyaka 36 ba, kandi ntibashobora guhakana no kuvuga ko bitabaye, byashitse imbere y'amaso yabo, ariko barabihakanye. Kandi iri joro nicyo gituma iki gihugu kigisigaye caraciriwe ku iteka. Nta vyizigiro bigisigaye na gatoyi, cararenze umurongo w'urubanza n'imbabazi. akandi caratowe igihe cyari hano kugira gitware igihugu akandi caraboze gushika mu musokoro politike yacu iraboze abasenzi muri iki gihugu bari hazi cyane kurusha uko no vyiyumvira kandi uburyo bwo gusenga buraboze kurusha abasenzi mu gukora ibi kirahinduka carifatanije n'ayandi mashengero yo ku isi mu bumwe bw'amashengero kandi acagira ikimenyetso caca gikoko mbega ibikorwa kuki Kristo yarabaye yarabahaye akaryo nimuze ku munsi mukuru muze ku munsi mukuru wa Pentekoti bisigura 50 igihe mwemugere yasukwa ku Burusiya bahamagariwe ku munsi mukuru wa Pentekoti umunsi mukuru wa mwemu maze baramwanka Ubwongereza mwemuyera yarabasutswe ko nabo baramwanka Amerika mwemuyera yarabasutswe ko nabo baramwanka yatumiye inshuro zitatu yasohoye ubutumire kandi ntibumvira icyo ubwo butumire hanyuma yaraburungitse ubugira kandi hanyuma avuga ati genda mubwira abo bantu baze imeza yategerezwa gutegurwa imeza irateguwe haracyari ikibanza kandi nizera yuko nkumbure mu mezi makari imbere cyangwa ikintu kinaka cyangwa umwaka icyo ari cyo cyose kiri imana igiye kurungi kukundi kunyiganyiga mu gihugu kuko hari umuntu munaka kiri hariya ahantu hanaka ari urubuto rwatoranijwe umuco utegerezwa kumurika ahantu hanaka mu isi ihanga ubwaryo ryarapfuye Nariko nitegereza mu kinyamakuru cy'indwi yose cha Life Magazine hepfo yemwe hepfo kuri Lighter Rock urya munsi canke nako Hot Spring hanyuma nabonye ndizera ko yari umuyobozi wa leta ya New York hamwe n'umuntu atamba ubwoko bw'intambo zo kwiyambura hari Honoruru atambana nawe rero kandi aha hepfo y'ibyo hari umuntu uyundi muntu rurangiranwa yo mbega ibiterasoni nimwitegereze igihugu cacu no mu itegereze inyifato y'igihugu cacu itegereze iyo kigeze kinyika itegereze uburyo bwo gukora bw'amashengero no munsi byagenze gute kugira amashengero agira hari uno munsi ni kubera bateye akagere no kwanga ubutumwa bw'Imana umuhamagaro wo kuza mu munsi mukuru mbega urashobora kwita ubuzima nk'ubwo bubereye ubutumwa bwiza wo shobora kwita ubuzima yama ashobora kwicara no kwemerera abantu bayo gukora ibi bintu banywa itabi Urya munsi aha hepfo ishengero rimwe umurwi mutoya w'umupira wari kurakina ha ku kibuga hanyuma umuhungu wa muramu wanje ni uhereza umupira usatiriza w'umwe w'iyo mirwi rero yariko arahereza umupira kandi hariho haraba urukino rw'ishengero kandi hari umwungere hamwe nabo bana hariya mu kibuga bakina hanyuma umwungere ya kunyanywa itabi kurindi n'uw'ishengero ribanya hafi yacu hanyuma murashobora kwiyumvira umuntu kandi mbere n'abantu bari bicaye mu barorererezi barabibonye ariko bisigaye ari bisanzwe ku buryo batakibyitaho ishengero rihambaye rinaka ishengero rimwe ry'ababatiste nzi neza rirasohoka abarasohora abantu mu miga yo ku munsi w'iyinga iminota 15 kugira umwungere n'abandi bantu bahagarare hanze banywa itabi imbere y'uko bagaruka gukora igikorwa cy'umwami John Smith umutanguzi w'iryo shengero yasenze cyane kugira imana irungi ku mubyuro kugezaho amaso yiwe yiziba kandi umugore wiwe yategerezwa ku murongo rera ku meza akamugaburisha ikiyiko hamwe uwo muntu yo kwihindukije mumva yiwe hamwe yomenye yuko ishengero ryiwe ryociye muri ubu buryo nibiki bahamagawe kuza hanyuma baravyirengagiza nico kintu gusa kandi muri buka Yesu yavuze aha yuko aho bahamagawe bakanka ntiboriye ku mazimano yiwe igihimana irungitse mpe mugera hanyuma kadodora ku muryango w'umuntu hanyuma kamutera kagere abigombye ahazobigihaho mu mutera kagere ryanyuma kandi nyuma yawe ntazoba gifisi iteka urashobora kwicara mu ishengero hanyuma kumviriza ubutumwa bwiza hanyuma wemeranye n'ubutumwa bwiza woshoboye gukora ibirengeye kuvuga uti ndazi yuko yuko ari ukuri ariko ntuziye wigera ubushirako n'urutoke kubufasha ubwawe murabona urabwumviriza gusa kuvuga uti ndizera yuko ari uko n'ukwemeranya nabwo gusa ntoshoboye kuvuga ni ndizera yuko izari dorari 1,100 ntibisigura ko ndazifise murabona ntoshobora kuvuga ni ayo namazi meza kanye ariko nkanka kujyanwa murumva icyo nshaka kuvuga akandi ubu n'ubugingo budashira kandi kwanka kubikora umunsi umwe uzosimba murongo hagati y'urubanza n'urupfukani aho ntuzoba ugifise akaryo ko kugaruka ngo ubwakire kuri mwebwe bantu muri nga nta nshingano mfise ku bantu canke abandi bakozi b'Imana bariko baravuga ariko namba rukuri ni muri ryo utegerezwa gukura ubuzima nikindi ushobora kuronka cyo kugiriye inyungu kirusha kumenya yuko ushobora kuronka ubugingo budashira mbega byoca uri kinamba nihaye ibinini nga byemejwe n'abanyabwenge yuko iki kinini gishobora gutuma ubaho imyaka 1,000 yemwe byosabye ko ngira igisirikare aha hanze no kubaterera hanze ntibisaba kubigirira umuhamagaro wo kuri arutari utegerezwa kubirukana babyigire kure kugira habeho imyaka 1,000 yamara biragaragazwa n'abanyabwenge yuko Imana ihoraho inkomezi zayo zose zo kuzuka kwiwe zabasezeraniye ubugingo budashira hanyuma Satani azoshira ingabo 1,000,000 aho hanyuma bashire kure yaryo murabona kandi murashobora kwitegereza kandi murakwiye kwitegereza mukanabona yuko ari ukuri ariko murakareka mugatera kagere murabona ikintu kinaka icyitwazo kina harashushe cyane ndarushe nzobikoreje icyitwazo kinaka nibyo gusa bakora mu kwirengagiza umunsi w'agakiza bigutandukanya n'Imana rero nimwitegereze kandi mu isezerano rya kera bari bafise icyo bita umwaka wa yubire ibyo byaba mu gihe abantu bose barabaja bashobora kubohwa igihe yubire yatangazwa kandi iyo umuntu atasohotse nimba yashobora kwiregura yuko adashaka gusubira mu gihugu ciwe rero yategerezwa gushirwa ikimenyetso ku gutwi bakoresheje umugera mu nkingi y'urusengero kandi ntacyo bitwaye yubire zingahe zashobora kuza uwo muntu yari yaragushikirijwe niyo shoboye kandi gusubira kuba umwene gihugu wa Isirayeli ukundi yaba yakoze iki yirengagije ubutumire bwiwe ntacyo yategerezwa kuriya umwenda w'ubuja bwiwe wari wakuweho umuryango wiwe wari wacunguwe yashobora gusubira mu gihugu ciwe no akwegukira ibyiwe ariko nimba yaranze kubikora aho ntibyari agiharurwa hamwe na Isirayeli kandi byo yegukira byahabwa ubundi ubuca ikintu nyene mu vya kamere gikora mu vya mpemu yoko nimba twebwe nk'abasamuragwa abo bugingo budashira kandi turumva ubutumwa bwiza no kumva yuko ari ukuri hanyuma tukaritera ibitugu no kwanka kubikora cyane kuryumvira dufata ikimenyetso ca gikoko ubu muntu munaka yavuze ati ubuhagira habe ikimenyetso ca gikoko kizoza umunsi munaka mureke ndababwire caramaze kuza murabona igihe neza na neza mpemu yera yatangura kururuka ikimenyetso c'igikoko catanguye kubaho murabona mufise gusa ibindi bibiri kimwe muri ibyo ni kuryemera gufata ikimenyetso c'Imana kuryanka gufata ikimenyetso c'igikoko nkwaki ikimenyetso c'Imana no gufata ikimenyetso c'igikoko mwese murabitahura akwanki ikimenyetso c'Imana no gufata ikimenyetso c'igikoko kuko Bibiliya yavuze itabatsinzwe ku ikimenyetso cyangwa mpemuyera bafise bafashe ikimenyetso c'igikoko igihe nzamba yavuga hanyuma bose bashaka kwidegembya baragenda bashigwa kikimenyetso buri murabora ikimenyetso cy'igikoko nimba tuvuga kubijanye nabyo muri kazoza ni gihe kizogaragara igihe mutahura ko mwamaze kubikora murabona kandi niko mwe muyerameze no kugaragazwa igihe tubona umwami Yesu aza mu bwiza no kumva zankomezi zihindura no kubona bapfuye bazuka bava mu mva no kumenya yuko umusegondo ukurikira tuzohindurwa hanyuma tugira umubiri nk'uwiwe rero kubona barya bariteye ibitugu bazotegerezwa bazoterwa hanze hanze Bega Yesu ntiyavuze inkumi icumi zasohotse gusanganira Kristo bamwe muri bo barasinzira isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu gushika isaha y'indwi ariko mu isaha y'indwi nihumvikana imbure umukwaraje nimugende mumusanganire kandi barya bari basinziriye barabyuka ibihe byose byaheze gushika kuri Pentekoti barikangura murabona kuva mu bihe gihe cy'indwi cy'ishengero kubandanya barikanguye kandi bano bari muri kino gihe cy'ishengero bakiriho barahinduwe hanyuma barinjira kuri uwo mwanya nyene barinjira inkumi zari zisinzire ziraza ziravuga dushaka kugura ku mavuta ariko bavuze bati dufisa yadukwiye gusa nimugende akuba yagurisha hanyuma mugiye bagiye kugerageza kuronka no mavuta umukwaraza ntihagira ntiharigera habe igihe muri kahise kino aha abepiskopari abapatiste abaperespeteriyeni ibinyamakuru biruzuye ibinyamakuru by'amadini biriko birahimbaza imana yuko za nkumi zisinziriye ubu ziriko ziragerageza kuronka Pentekoti zigerageza kuronka mwemu yera none abantu ntibabona yuko bitazoba bijanye n'ijambo ry'Imana mu gihe bariko baragerageza kugaruka umukwaraza hanyuma ajana umugeni kandi baterwa hanze mu mwijima bacirwa urubanza kuko bateye ibitugu ubutumire bwabo abantu bose baremerewe kuza imana muri buri gihe yarungitse umuco wayo kandi waranzwe kandi ubu no munsi ntutandukanya n'uwundi munsi wari wo wose banka umunsi wo kugendererwa igihe imana iri kwiragenderera ishengero no munsi n'abantu muryakirere ntimunashire kure mu mwanyuza umuvyuru ukurikira igihe ni kuno munsi w'umunsi w'agakiza kandi mwibuka imana ntirigera ituma ubutumwa mu munsi wari wo wose ariko uwo yari garagarije ko n'ibimenyetso kibidasanzwe byo mu ijuru Yesu yaravuze ati nimba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyizere ariko nimba nkora ibikorwa bya data mwizere ibikorwa nimba mutoshobora kunyizera kandi igihe mubibona neza cyane kandi byaragaragajwe ubu igihe kirashitsaho aritera ibitugu niha atoborwa mu gutwi n'urushinge hanyuma ntazosubira kuryumva ubu yijana ubwiwe mu nama nkuru y'amashengero kwinjirana neza na neza gutora ikimenyetso cy'igikoko kimwe mu byifuzo bihambaye umuntu umwe yampaye ikinyamakuru nyene ya ma mupapa mushasha yavuze ati no kugira ubumwe bw'amashengero bazobikora nkuko ntakekeranya ndinga akanda abaporoti babigwamwo murabona kubera ishengero bibiliya yavuze Pawulo umuhanuzi w'umwami yavuze ati urya munsi ntuzoza kwakureka imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu w'umugararije atarahijungwa azokwicara mu rusengero rw'imana yiyerekana ngo ni imana ahari ibyaha ku isi n'ibindi mbega ukuntu iki kintu cyashitse ariko nti cyashobora gushika imbere yo kureka Imana imbere yuko ishengero ritangura kujya kure riva ku munsi mukuru wa mwemu ryikumira ubwaryo kandi rihishinga idini kandi rero guhishura rikwagumanye n'ishengero mwibuke mwibuke Isirayeli yagenda umurango nijoro inkingi y'umuriro igihe irya nkingi y'umuriro yagenda bagendana nayo kandi mwibuke wari umuriro w'imwijuru mwijori ginigicu ku murango rero yategerezwa ku murira umurango canke ijori gihe cyose ariko aho yaba hose habaho impa impongano yatanzwe kugira ngo boye kujya kutayibona wari umuco mwijoro n'igicu ku murango kandi barayikurikirego mugenzi nico kimwe Martin Luther yarayibonye mbega yakoze iki yavuze yavuye muri katolika ariko bakoze iki bubatse uruzitiro hirya no hino bavuze turabaruteriano nibi hanyuma Wesley yayibonye ija kure ya hariya yaragiye bakoze ibiki yubatse uruzitiro rutoya hariya no hino bavuze bati nibiki mbega umuco wakoze ibiki wabandanije kugenda ubugira kandi abapenekoti barayibonye bakoze iki bavuye mu ba Wesley na ba Nazare nibindi bakoze iki bubatse uruzitiro rutoye hirya no hino bitwa turabapewane neze kandi turabunyabutatu turi abiyunze nibi byose bakoze iki Imana yaciye ibavamwo murabona ntidushobora gukora ibyo dutegerezwa gukurikira buri munsi buri saha y'umunsi buri ntambuko y'inzira dutegerezwa kurongorwa n'umwami Yesu Kristo namba tutabiko dufata ubuzima bw'idini kandi ubuzima budakurikira Kristo ntibubereye umuntu w'umukristo kuwiyinga kandi aja mu ishengero aca akicara hanyuma akibaza ko ishengero ari giwe kuko akora ibindi abinabiriya kandi kuwa mbere azokwiba kandi abeshe n'abagore basohokere akunkengera y'ikiyaga haje abantu hanze mwibarabara bambaye impuzu ziteye isoni nari yumviriye umugore w'umukuru w'igihugu atashatse kwipotora kiyi imbere ya papa hanyuma agarutse yatanguje umuderi wo gusokoza imishatsi yavyimbishije kubagore bo mu gihugu n'aya makanzu yose ibyambara igihe yabyara umugore wese mu gihugu ashaka kwambara imwe mu makanzu y'abagore babyaye ubujyo nibyo n'ubu rero kandi barazi ko abo bantu bakora ibyo bafata impemu y'isi kandi ibyo sibyo mu ishengero ry'Imana nzima abagore botegerejwe kuraba kuri Yesu Kristo botegerejwe kuraba kuri Sara nabo bo mu isezerano ryake ubu bashitse nariko ndavuga ubutumwa bya Jora hano anaka kuvyerekeye abagore bumvira abagabo babo kumvira kwivyo vyutsuye mu migwi yo gushingira haheze igihe kirekire ariko ivyo ntibazobikora yo bamuginze bari muri Amerika kandi bazobikumyege menyesha ntibagiye kuzo akumvira ariko igihe cyose udakora ivyo ntuzokwigera ugerageza kwiyita umukristo kuko nturi we sinezwe kangahe utamba kandi uvuga mu ndimi nambo tumbira umugabo wa uri hanze y'ubugombe bw'Imana umugore yambara amakabutura kandi akora ibintu ntibikore kwa mwi barabara ntimwi igitaba Kristo mushaka kugira isi no kugumye gishinga naye cyane ntimushobora gukora ibyo mu bugombe bw'Imana mugiye munsi neza kuruta kubikora mwitegereze gutobora ugutu ikimenyetso kidakurwaho rero ntimuzosubira kumva na rimwe mwibuke n'ikimenyetso cyo kuziba amatwi ntimuzosubira kumva namba ntimushaka kumviriza ntimuzoshobora gusubira kubikora yo ivyo ntavyizera yo mana we ntimubimubwire aravyizera oya azobabwira ko atavyazi ni gute umufasoni yoshobora nimwibaze vyonye ni gute umufasoni yoshobora nkuko nabivuze kuwiyinga kuwiyinga uheze mwijoro haza kuba ari ndwi imwe rijoro kuravya kwiki muri gitukura biboneka ko intumbera ari ukwigira beza kurushiriza uko biri kose ntavyo bitwaye sukwi kugwanya abagore ningene avyigenzamwo murabona meze uko kugira ngo acishwe mu kigeragezo nkuko Eva yacishijwe imbere y'igiti umugabo wese umuhungu wese aje ku Mana ategerezwa gucishwa muri iyi saha y'ikigeragezo iki ni gihe cy'abagore irihangani aho ategerezwa gucishwa muri iki kigeragezo namba ashobora kuba umugore mwiza kandi agakora nka mushiki wacu imihezagiro yiri y'Imana iri kuri we ariko yamenye ibyo kandi akiyerekana vyerekana neza na neza ko afisi mpemu mbi muri wese kubwo gushaka kwiwe kumera uko sindavyibaza benshi muri bo ntavyo bashaka ariko ntavyo batahura mbega mwoshobora kumbwira yuko umugore yiyubaha kandi yiyumvira ko yoshobora kwambara utwo duhuzu dutoyi bambaraho mu ibarabara ndafisa abakobwa babiri bakiri batoya sinzi icyo bagiye kuzovamwo ndabasengera byonye n'abantu uyu munsi sinzi ntimushobora kubimenya sindabizi ntibakingiwe icyo kintu bategerezwa guhagararira icyo bari imbere ya Yesu Kristo no gutanga inyishu ntibashobora kwinjira bifatanije ibyo ni cyangwa ibyo nyina wabo yizera sindi ibyo bakora ariko nizera ubu muri iyi saha buko abo bakobwa bagiye hanze mu ibarabara hamwe n'ubwo bwoko bw'impuzu hamwe umugabo akabatuka muri ubwo bwoko bw'impuzu sinizera ko yoba yaronsa karyo ko no ciriye kwiteka uwo mugabo nivyo no kiriye kitise abo bakogwa nta nyungu bari bafise mu gukora ivyo Mwumvirize nabwo umugabo yiyumvira kandi bigisha yuko umuntu ntakindi atari akuba igikoko yaje ava mu bwoko bw'igikoko kandi ni murabe rero umushizaho hanze nka muratwara imbwa y'ingabo ku mbwa y'ingore ntoya igihe kimwe izosimba inzitiro n'ikindi kintu cyose kubera ko imbwa ntoya y'ingore izoba iri muri ubwo buryo ingurube inka n'ibindi bikoko kandi namba turi mu buzima bw'ibikoko nk'uko turi tumeze uko mu buryo bw'umubiri kandi rero iyo umugore yiyerekanye nk'uko aba yemeje ko ameze nk'iyo mbwa ntoya y'ingore cyangwa ikintu nk'icyo neza ubundi bwo ntiyobikoze arabizaye akamere imwigisha ko abagabo baza kumuraba biri yivugira umuntu wese araba umugore akamwifuza bamaze gusamana nawe mu mutima icyo ni gihe cyo kugeragezwa kandi satani agira abo bagore beza hanyuma akabambura agaca bashiraho kugira ngo abahe ikigeragezo mwabagore mwe hindukize imitwe yanyu nimube abahungu b'imana mwabagore mwe nimwambare nk'abakobwa b'imana ntimuzokwishyure ku cyacu ubusambanyi kururya munsi enambu yo mugore nubwo yo bafise ikimwagira birashoboka ko atakintu ako atarigera akora mu byumviro byiwe ko nabi ariko icyo munyabyaha araba uko kuremwa kwiza k'uwo mugore azi kuri uwo mugore igitsina gore kiri kuri uturema ngingo kandi utwikigabo mu wundi kandi uko umunyabyaha azokwishyura kuri ibyo kuri uwo munsi w'urubanza ninde yobikoze ninde abyagira se wi mwebwe ni ngibyo rero umunyangeso mbi mwitegereze irihanga kera abaronka impuzu z'abagore zigera hejuru y'amavi twategerezwa kuzituma kuri pari kugira ngo tuzironke uyu munsi pari iza kuzikura ngaha byabaye nabi ku buryo pari idashobora kuziguma nayo nibyo kuki kwanka ubutumwa bwiza kuki pari ntabwo yari ubufi ntabwo yari igifise n'abakatoliki ijana ku ijana abaporoti ntibashobora no gushika hariya raba Billy Graham niyumvira yuko hariyo abakirisita 600 muri pari yose ku mamiliyoni abakirisita 600 abaporoti abo sabuzuye mpemugera abo n'abaporoti gusa 600 mu mamiliyoni na mamiliyoni ntibaronse akaryo ko kubwanka ariko aba bantu bafise ubutumwa bwiza kandi iyo bagiye kure y'ubutumwa n'ubutumwa bwiza babonye bwerekanwa bakabutitura kubera inyigisho z'ubumaraya za kera zabacakiye umwungeri umwe hagaze hariya kuri aritari yiyumvira akumadorari n'icyo mutunga kurusha uko yiyumvira ubugingo abantu abwira ubutumwa nibyo icyo nicyo cyatumye ubu niwe arongora isi muribuka nta gihe kinini yageze muri uru rusengero nigishije gucigwa haraciye nk'imyaka 40 nzobereka imana ngore ya amerika kandi n'umugore atisoneye ngayicaranye nabyo hariya uko niko biri barabifise baronka ibyo basabye kandi bazobironka nibyo gusa oya ntibazobyizero ya mugenzi bakumenyesha yuko ari abanyagihugu ba amerika kandi bafise uburenganzira bwo gukora uko bashaka kose nifuza gusa areka ndababwiye ndaja kubabwira ubu oya mugenzi politike ntizokwigera ikora oya mugenzi demokarasi ntizokwigera ikora demokarasi yaraboze gushitsa ku magufa yaba yoshobora gukoresha mu mugwi w'abakristo byobaye byiza ariko iyo ushize hariya mu isi bicika nk'ubwato butagira inanga neza na neza mwitegereze ngaho uyu munsi ikintu icyo ari cyo cyose kirashobora gushika kandi bazoba icyo ari cyo cyose gukwega politiki nkeya kandi amaherezo bizana ubwicanyi igihe anavuga ubutumwa ryajoro kugira ngo ngerageze kurokora ubugingo bwa barya abana babiri abacigirwa n'icyaha koko mbere n'urya mushingwa manza yahagaze inyuma yanjye hariya maze aravuga ati nibyo yavuze ati sinizera byo kwakira ubuzima bwo ibyo kwaka ubuzima abantu yavuze ati murabye aho bandika iby'ibya ni bande bashyirwa ku ntebe z'umunya yagankuba n'ibindi asaba atunze ashobora kurongera umushingwa manza no gukora ibintu by'ireme ntanya by'ububeshi uburiganya bumwe ngaha n'ubundi hariya no gutanga ibituri yavuze ati ni abana bakeye nk'uko bafise amahera akwiriye yo kugura imfungurwa zibereye abo bacigwa ku iteka botsi nibo bicisha umunya yagankuba umuntu munaka ameze nkaho umugwi w'abantu ataco bazi kandi bacira gusa urubanza rwo kwijo navuze ntubyicanye bwa mbere bwigeze gukorwa mu isi umuntu umwe yishe mwene wabo kandi imana yamwatse ubuzima kubw'ibyo yamushize ku ikimenyetso ngo ntihagire umuntu ashobora kumwaka ubuzima nibyo uwo ni mucamanza mukuru ndabona barabikuye ico gihe ubu bagiye kuja mu rundi rubanza tankeka ubazocira ubwo rubanza guhera bikaba bibaye imyaka 11 kandi nkumbure bazorekurwa by'agateganyo baragirwa n'icatankeka baragirwa n'icaba barashobora kuzorungikwa mwibohera ubuzima bwabo bwose ariko ntibaze ubuzima nta muntu afise uburenganzira bwo kwa kuwundi ubuzima ya mugezi sinavyizera yo bavuga nizera yuko yari nyuma y'ubugombe bw'Imana kuko ivyo byonyene bazi ivyo bashaka kumva gusa bahindukije amatwi yabo barwanya kuri hariya na igipoti nari ntiyashaka kumenya yuko urya mugwi wabikumbagaza hasi hari yabari mu bugombe bw'umwami bashatse gute kumenya yuko umuntu umwe yewe umusazi yaje hari yavuye mu bugaragwa n'ubwanwa burebure nk'uko yavuga ati Farao nje mu izina ry'Uhoraho rekora abo bana Farao yavuze ati ndi jewe muterere hanze murabona jewe nutabikora Uhoraho Imana zo agukubitira ihanga Vyonge uwo mutama w'umusazi murungika ahantu hanaka mureke agenda izuba ryaratetse ubwinge bwiwe murabona ariko yazanye urubanza kuko umuntu yari umuhanuzi kandi yari afise ni kuhora hegeza atankeka ntibashaka kuvyizera Roma ntiyashaka kuvyizera canke ariko guza vyabaye kimwe Isirayeli ntiyashaka kwizera yari meko yari mesiya mbega vyari gushoboka gute uyo mugwi w'abanyagaliraya bavuze bati se abanyagaliraya mbega bavuye he agenda nirihe gugwa keneye cyangwa ubushobozi gushyira hamwe n'iri gugu yifatanya na ryabo nibo bazo kumviriza s'abantu bakeneye abantu batazi na kimwe nti batoranijwe s'abanyabwenge nkatwe n'umugwi w'abakene murumva ko bavuga ibyo ba byerekeye umuvyuro wo muri iki gihe n'ubuhe bwoko bw'igihugu bumviriza n'ubuhe bwoko bw'abantu baje muri ibyo bikorane mbega n'ubuhe bwoko bw'abantu Narumvise umuntu avuga araciye igihe gemwe na umugabo umwe wa nyina wa Hobe kandi nariko ndambwira ibyerekeye umubatizo wa mpemu yari avuze ati ninde yo kwitera ikintu nk'icyo kiretse abamwe bo mu bwoko bwo mu gihugu afise hariya yavuze ati rekana nakana umwamurwa Rwiza tunga wa hano mu gisagara mubi nkuko bose babibona umureka avuge ko yuziye mpemuye rero nzovyizera navuze nti ntugira ubwoba ntazokwigera vuvuga uwo mugabo yapfuye bukumbi yatagira imana murabona mugabo muvyo mukora muvyo muvuga mushaka ubuzima bu bereye ubutumwa bwiza ni Isirayeli ntiyizeye ivyo urya mugwe abantu bo bibaza bati urya musazi yitwa Yesu w'i Nazareti yavutse ariko ivyo kandi abantu baramwizeye kuko bavuga bati uwo siwe yemwe siwe yini Yosefu kandi Maria yaronse umwana mbere yuko yavutse yemwe yareke ivyagwa none ninde umusati gusa numwe muri abo bantu butugugu ntimo mwumvirize mbaga bakoze ikibariko barungika ubugingo bwabikuzimu bafashe Yesu yavuze ati bihoze iyi mpumyirongo yindi mpumyi mbega bombe ntibogwa mu cyombo ivyo ni ku ntibabizi ntibashobora kuvyizera ntibabishobora ntibashobora kubona inge nabo bantu basanzwe n'ubutumwa busanzwe buke bubukengera vyari gutuma ico gihugu gihambaye kibumusaka ubu mwumvirize ntibashobora gutahura ibyo umurwi w'abantu basanzwe biyoroheje murazi bibiri yivuga ko abantu basanzwe bumviriza Yesu yaneze banezerewe hari hacikihe gitoya ci canshikiye Mexico ganhagiye kiaciye generale Vardena yatoranijwe n'Imana umuco waramumurikiye mu nzira yiwe igihe kimwe muri kimwe mubikora n'uwo murwanyi ahambaye w'umukatoliki umwe mu ba generale bo ku rwego rwo hejuru muri Mexico yaraje yicishije bugufi kuri arutare hanyu aronka umubatizo wa mpemuye yasubiye inyuma muri Mexico yakumya ndirira ko noja hariya murabona nafashe ingingo yo kujayo umwami ndongo yenaronse ukwerekwa nabibwiye umupfasoni wanje naragiye hariya kandi gihe yabikora we yari umwe mu bakuru baba general mu general w'inyenyeri zine yagiye mu nkambi nkuru ya leta kandi bo baragwanya rwose abaporoti hariya murabizi ku bw'ibyo bamenye ko hagiye kuba igikorane giteye ubwoba nuko ngiye hariya azana abana azana abasoda bacungera umutekano kandi igihe babikora bagiye mu kibuga kinini yabari kunyinjiza muri ubwo uburyo leta yarantumye ko kubw'ibyo igihe babikora umusenyeri umwe mu basenyeri bakuru b'ishenge katolika yagiye kumuraba buramatari hanyuma avuga ati mugenzi numvise ko yuko mugiye kuzana umuntu atari umukatolika yavuze ati ego bitwaye iki yemwe yavuze ati ntushobora kuzana umuntu ngurya hano iyi leta ntiyigeze ikora ikintu nk'icyo yavuze ati turabikora ubu yavuze ati yemwe ubu umuntu n'umuntu avugangwa numvise yuko abantu benshi baza kumwumviriza General Vardena n'umugenerale wanje wo hafi yavuze kandi yari afite umukuru w'igihugu bwiwe ni umuporoti murabiza umu methodiste kubgivyo yavuze ati yaravuze uwo muntu numuvugango yavuze ati yemwe ni nkuko ndabiza umuntu avugango yavuze ati ndabiza umuntu avugango yavuze bavuga yuko abantu ibihumbi bazoza kumwumvirira hanyuma uwo musenge yavuze ati abo ni ubuhe bwoko bw'abantu mu genzi n'abantu atacho bazi gusa ngabo bazoza kumviriza umuntu umukuru w'igihugu yavuze ati mugende mubafise haci imyaka 500 akukara abantu atacho bazi ivyo vyari bikwiye byaragikemuye yo manawe ivyo bibatesha gakirego mugenzego hanyuma igihuwo mwana mutoya yazurwa mubapfuye narungitse ntumwe nyuma yuwo mugabo wa mwigeme yavuga muri espanyol umwana yapfuye iki gitondo isazi 3 kandi imvura yari kwiragwa buri joro haza hafi bihumbi 10 bisha shikanye kuri Kristo imbere y'iryo joro mugaba shaje w'impumyi yakiriye guhumekerwa ku imbere avuga igihe ubutumwa hari harambitse ibitambara n'inkofero bishaje bingana nishengere inshuro zitatu canke zineka birenga kugira ngo banyinjize bamanukanye imigozi n'abandanjari hanyuma ntangura kwigisha akubwo kwizera biri yaraje avuga ati papa arabico wokorera uyu mugore yavuze ati mfise abajejwe umutekano wi shengera ibihumbi bitatu bahagaze hariya ntibashobora guhagarara urya guhagarika urya mugore apima hafi biro 45 umugore mwiza muto w'umutareya hafi nkuko nkumbure n'umwana wiwe wa mbere muvuga yuko afise imyaka 25 canke 25 kandi yari ahageze hariya kandi imishatsi yiwe yarenena hasi kandi yarafashe umwana mutoye kandi yategerezwa kwegera imbere kwirashiganira uwo mu murongo abagabo bamusunikira inyuma yarabarengana n'umwana wiwe amufitiye mu rubavu rwiwe yabaca mu maguru kwashoboye canke ikintu nk'icyo bamufatira hariya maze bakamukwegera bakamukura imbere havuga igihe ubutumwa kandi ntibari bafise ikarata yo gusengerwa yo kumuha yavuze ati nina mureka kaza nga papa n'uwo mwana yapfuye adafise ni karata yo gusengerwa yavuze ati barya abandi bahagaze hariya bamaze iminsi ibiri canke itatu bahagaze harya mu mvura no kuzuba hanyuma ndamureka barengane ati ibyo byozana ugutongana hariya navuze nti mwene data moro yari hariya kandi yarafise umutwe w'ubuhanza nkaje hanyuma yavuze ati ndazubariwe habantu benshi navuze ndungikira kandi bene data bamwumwe muri bene data hano bi kwikoraniro yaramaze kugenda mu bwiza ubu sinshobora kwibuka izina ryiwe ariko yahora ahagarara inyuma hariya rero navuze nti mwene data moro umugamo n'ukuheze usengera urya mwana ntazomenya yuko ari jewe canke wewe manuka guza kandi ntashobora kuvuga icongereza hanyuma mwene data moro yavuze ati ni vyiza mwene data Branham yaciye atangura kugenda navuze nti nkuko nariko ndavuga kandi nabonye umwana mutoya muri Mexico yaciye imbere yanjye atwenga gusa navuze nti rindira gatoyi kandi navuze reka uwo mukobwa mutoya aze yavuze ntishobora sinshobora gukora ibyo papa navuze nti nabonye yerekwa biri yavuze ati ibyo biratandukanye rero twaciye inzira mu igugu ry'abantu nk'uko hanyuma turamuzana rero yaje arapfuka amafise ishapure mu kuboko yavuze ati ahaguruka rero navuze nti data wo mu ijuru ubusinzi ibyuza gukora sinzi yuko ushaka ko nshimisha uyu mugore mu gusengera uwo mwana cyangwa ikintu nk'icyo ariko navuze nti ndarambitse ibiganza byanjye kuri uyu mwana mu izina ry'umwami Yesu nabikoze muri mwe hamwe na mwene data we aryamye hariya hasi yapfuye urya munsi hanyuma akimuva ko maze wa mwana atangura kuvuza indi hanyuma asubira kuba muzima narungitse intumwa mwene data Espinoza ngwa cyane nawe ku rubuga hanyuma aronka urupapuro rw'indahiro ruvuye kwa muganga wa mwana ko yapfuye ari hari nk'isaha zine zuzuye iryo joro yapfuye cya gitondo za zitatu zuzuye mu biro byiwe n'indwara y'umusonga yaronse itangazo ry'indahiro rivuye kwa muganga bimenyesha amakuru ntibyari kubihora muri abizi rero yategerezwa ku ndaba twaragiraniye ikiganiro kandi bambwiye bati byumvikana bera bacu bashobora gukora ibyo nabo navuze nti nambari bazima iyo ntinambari bazima navuze nti ntushobora kuba uwera gushika upfuye ngibyo murabona ubuheruka bari bafise uyu mubi kirawa bashize hejuru mu kinyamakuru rero uwera mushasha yapfuyeyo imyaka 100 iraheze cyangwa ikintu nk'icyo kandi bamugize uwera ubu bamukuyemo uwera hanyuma bavuze ko yaragarutse avuye mu bapfuye maze asengera abantu bari bafise indwara na kanseri yo mu maraso sibyo byari mu kimwe nyamakuru gusa nimwe yumvira ukuntu bagerageza kukwereka ibyo kandi hariho ibihumbi n'ibihumbi byabaye imbere yuko abo bantu bazanga ngaho ico kintu ngiki nuburyo bwo kwinjiza ishengero rya baprotineza na neza mu bintu byabo murabona rituma ryiyumvira ikintu kinakanyuma ibikorwa by'ukuri by'umwama byerekanwa by'ukuri bigaragazwa ibi byagumye bivugwa mu binyamakuru n'ibyo baronse ubutumire hanyuma barugarabwa ego mugenzi ntiboshobora gutahura ukunge n'ubutumwa buciye bugufana buciye bugufi ko ha guhaka n'ikintu nk'icyo byotuma biba kwegera mu rutazano umugore umwe yabwiye igrantis passe muri orego haraki igihe yari umukobwa w'umukatolika yaje kumwiteka ryo kwandika ikimenyesha makuru yari umusenyeri mukuru yari afisi pake yitabi mu maboko yavuze ati ndashaka kuvugana nawe navuze nti mushi mushakiki yavuze ati nashaka kubabaza ikibazo kugerekeye ukwizera kwanyu navuze nti mushaka kubaza iki yavuze ati ninde yaguhaye ubasha bwo gukora iki navuze nti mwizina rya Yesu Kristo bivuye ku muhamagaro w'Imana maze yarabandanije kwigira umunyabwenge yavuze hinge gato yavuze ati yaba byasaba ko iniyunga n'umubwi w'abatindi nkaba yavuze ati ese no kwifuje kuba umukristo yavuze ati kandi yaba bavuga ko abo bantu bazo bazotwara isi umunsi umwe yavuze ati ndibaza ko bazoba nkiri hanga navuze nti ntugire ikibazo ntuzobuki ari navuze nti nguhengeshanye kuri ivyo yemwe yavuze ati ako kajagari kari hariya na rurya rwa navuze nti maze ukigira ko uri umukatolika yishu yati ego navuze nti waruzi ko Maria yaronse mpemu yera no kuvuga mu ndimi no gutamba muri mpemu cyo kimwe na nkabo imbere yuko Imana imwemera kumwita nyina w'Imana yavuze ati ubwo nubuhumbi yavuze nti hinge gatoje simnemerewe kuraba bibiliya yavuze navuze nti rero ni gute muzomenya ko ari ukuri cyangwa atariko yavuze ati nizere ishengero ryanje kubyo rivuga navuze nti ni jambo Imana ngiri ndakugeze kuri raba kandi Maria yari kumwe nabo mu cumba cyo hejuru kandi yaroze umubatizo wa mpemu yera nk'abane kandi mu mwitanye na w'Imana yavuze nti rero mwita ibyo ubeshe ubuhungi navuze nti ntimugire kibazo ntimuzohaba ntimuhengeshanye nimba ari ibyo mutinya ahubwo ubwirira ikigongo ubugingo bwawe bw'iki nyabyaha mukobwa wanje maze nca ndamureka aragenda ubumwe yumvire kuri ibi bintu byoroshe Imana igirira ibintu byoroshe ni gute ahaba ni gute ensebere ni gute abo bantu bashobora kwibaza ko Eliya yari umurozi nibaza ko yari umupfumane ni Ahabu bwiwe yaravuze ati nguyu wazanye ingorane muri Isirayeli yavuze ati ni wewe wateye ingorane muri Isirayeli ni gute icyo gihugu cyari yumviriye gukora yuko aguhakana burya butumwa bw'umugabo yuzuye ubwanwa nka burya atambaye impuzu z'igipatiri n'ibindi kwari kuba ugucirwa kwiteka ni gute Egiputa yaganjisi abafarawo igihagararo n'ubutwarisi ntirigere isubira kuronka icyo kibanza mu bijanye n'ubwenge hamwe n'ibindi bintu ni gute bashobora kwibaza yuko gukengera uvugishwa n'Imana w'imyaka 80 w'ubwanwa bwinshi burere kanimbi yashashitsa aho hantu ari mpunzi maze akaza hari afise ubutumwa uzobareka bagende mukacanye Imana izohonyira ihanga ni gute farao uzonyubaha farao Farao yavuze ati kubaha yo wewe farao kandi umuntu ashaje uwo musaza adakomeye bibajije bati gukengera umuntu nguyo byozana uguhonywa kwihanga ariko nibyo byashitse yo mana we reka duhagarike reka du aruhuka kanya gatoya maze duse twiyumvire tuba muri gigute tugeze hehe nikihe gihe tugezweho cy'ubumenyi reka twiyumvire hagarara hagarara maze dusenge umwanya mutoya kandi twiyumvire umwanya mutoya muraza kwiyumvira neza igihe muza kuba mwarangije uko kuri umukristo Kristo ntabwo ari igikoresho cyangwa urufunguzo kanaka rw'umubiri munini wambaye uburu bw'idini uko ni ukuri umukristo ntabwo ari ubwoko bw'igikoresho gituma umurwo w'idini ubandanye umukristo si umukristo umukristo ategerezwa kumera nk'umukristo kandi umukristo ntashobora kuba umukristo agushitsa Kristo aje muri uwo muntu ubuzima bwa Kristo muri we reka bigatanga ubuzima Kristo yabayeho kandi ugakora ibintu Kristo yakoze n'ibiki ndiko ndavuga imigenderanire yawe na Kristo n'ibiki mbega ubuzima bwawe buberanye n'ubutumwa bwiza ninde ndiko ndagerageza gushyira ku rufatiro hariya gira kugira ndabereke ibyo abagabo n'abagore bahari bari abagore n'abagabo barurangiranwa bibiliya yaravuze mwoba mwarabibonye ndwi yaheze mu ijoro ikintu kinaka nibagiye gushyiramwe tanguriro igice cya gatandatu umurongo wa kane abagabo bitoranirije abagore barabagabo bakera barurangiranwa abagabo rurangiranwa bavu we koko bazosubira kuza nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa nk'uko bizoba mu gihe cy'umwana w'umuntu abagabo warurangiranwa bitorera abakenyezi ntabwo arabagora abakenyezi barondera atari by'inkomoko nimwitegereze mu bwongereza haraheze indwi zingahe itegereze muri leta zunze ubumwe bwa Amerika igeregeza ahantu hose uzwe ubusambanya abagabo bahambaye abantu batwara bahambaye nibo babazanira igihugu agatengegwe birukana inyungu inyuma y'abagore uwo mugabo ahambaye hirya mu bwongereza umuntu munaka ifoto y'uwo mugore yari aho hose itegereze uwo mumaraya w'umurusiya ayambaye igisambanya hanyuma cyayiterera hariya kugira yerekana ubwambure hanyuma uwo mugabo yatirimukiye nini yatirimukijwe n'icyo dukeneye uno munsi n'abahungu b'Imana dukeneye abagabo muri mbo muri leta ari abahungu b'Imana n'ukuri hamwe n'ibyo umuntu mwiza yubaha Imana yohagaritse ubuhumbyi n'ibyo savye ko hagira umurunyuzi bakwega akumwe kwa Dawidi ye yabihagaritse yarabikoze koko kuko yari umwami kandi uburyo nyabwo n'umugihe Imana ariwe ariyo umwami kandi Imana yarungitse umuhanuzi mbega Samweli ntiyabwiye imbere yuko bamugira umwami yavuze ati Imana niwe mwami wanyu mbega hari ikintu nababwiye mu izina Yohoraho kitashitse batoya uko n'ukuri noba narigeze kubaka ibi babesheje watoya nturigera ubikora sindigera ndababwira ikintu atari ukuri imbere y'Imana yavuze n'Imana niyo mwami wanyu yo ibyo turabibona kandi turazi ukuru nk'umwiza Samweli turizera yuko ijambo ry'Imana rizana nakuri wari kuturakene umwami uko biri kose murabona ico bahawe abapentekoti bari bakeneye idini uko biri kose bararironse ibyo nibyo bashaka kumera nka yandi mashengero yose niko mumeze nimubandanye n'ibyo nibyo gusa bisaba nariko Imana n'umwami wacu Imana umwami wacu mugenzi n'ibikini kubera gusa abantu akumwe bagize mu minsi ya Kristo nkuko babikoze mu bihe byose bagize icyitwazo bari bafitiye zanemera beare birashoboka ko udashobora kuvuga naguzinka inategerezwa kuja akuraba yuko izokora neza canke kamwa canke ubwoko bwa birashoboka ko mutazobwira icyitwazo nk'ico ariko nk'ubu bwoko bw'ibyitwaza abantu bogize ndi umupresbiteriyani twizere ibindi umumbetodi umubatiste nitwizere ikintu nk'icyo ndi umuruteri yemwe ibyo ntacyo bipfana navyo ibyo bisigura yukuru mu Kristo ibyo bisigura yukuru mugwi w'abantu kandi uri umunywanyi w'ishengero ruteye inyubakwa y'abapratiste inyubakwa y'abapentekote nta kindi citwa ishengero rya pentekote kibaho nta kintu citwa ishengero ry'ababati kibaho n'inzu y'uburaro bw'ababatiste inzu y'uburaro bwa inzu y'uburaro bwa presbiterian ariko hari ishengero rimwe ryonyene kandi hari uburyo bumwe bwonyene bwo ushobora kuryinjiramo kandi nimukuvuka kuvukira mu ishengero rya Kristo ukaba umunywanyi w'umubiri wa Kristo buseruka izi bw'ijuru mu buryo bwa muhemu hanyuma ibimeze yuko Kristo ari kumwe nawe ba Kristo yo mutegerezwa kugira imigenderanire yihariye n'Imana kugira ubumwana w'Imana utegerezwa kugira icupfana n'Imana utegerezwa kwa ategerezwa kubaso kugira we umumwana wiwe akanda abahungu n'abakobwa biwe nibo bakijijwe ntabwo ari abanywanyi bishengero ukuvuka gushasha nico kintu cyonyene kizoza n'imigenderanire uko no kuri abahungu n'abakobwa hanyuma ibi bibazane gushika hanyuma nipi ikibazo nshaka kubabaza umuntu aravuka ati dukora ibitumaze kuvuka ubwa kabiri benshi barambaza icyo kibazo nkore mwene data brana nimba waravutse ubwa kabiri akamere yawe ya sirahinduka urapfa ku bintu wiyumvira ubwa mbere yemwe muravuga muti mwene data brana igihe niyunga n'ishengero nararironze yemwe rero igihe Imana yavuga iti Yesu Kristo ni wawundi ejo uno sinibihe bidashira arakizingwa araca atangu kwere kwari kumwe ne data brana ishengero ryanje rero nturavuka ubwa kabiri murabona ntushobora kuko nimba Imana ntimba ubugingo bwayo buri muri wewe kuba uri ufise ubugingo gaso kandi nimba mu buzima bw'Imana koko buri muri wewe ya mpemu yari muri Kristo muri wewe ni gute mpemu iri muri Yesu Kristo hanyuma kandi akandi kibi hanyuma akagaruka muri wewe no kuhabihakana murabona ntashobora kubikora zoherereza ijambo hanyuma nimba muvuga muti jita ndu munywanyu mwiza wishengera ivyo ntaki na kimwe bifatanya navyo ndaza abapagani efo muri Afrika yepo benedata babira buri hari yepo nsanga inyifato yabo bantirengeye gusuma kwibice 90 by'abanyamerika kuko mu maboko amwe hariya nimba umukobwa atararongorwa gushika kugiye kina akacanka ageze ku rugero runaka hamwe nta n'umwe amura mutwara baramenya yuko ari ikintu kina akakitagenda neza baramuca arakura ko amabara muri uyu ubwo bwoko hanyuma akaja mu gisagara hanyuma agacirwa ko iteka mbega ni hoba ukwica kwinshi muri Amerika iyaba ivyo byo koreka murabona hanyuma mubita abo bapagani yo mana we barashoboka kuza kwigisha abantu biye kwita abanywanyi bishengera ukungene bo bahubuzima bwejejwe uko nokuri ntitwigeze dusanga muri banywanyi b'indwara y'ubuzu busambanye mu ngendo za rwose muri Afrika y'Epfo nta kintu nk'icyo ngaho murabona n'inzira zacu bwacu zanduye nk'abazungu ibyo bimaze kuba kintu muzoca mukora muzosanga yuko mpemaza muri mwebwe kupfa kuvuka gushasha muzokwigera no gukora ikintu cyose cy'Imana ivuga mu ijambo ryayo muzogikora kandi ikintu cyose bibiri ivuga ako mukora muzogikora na amina kandi ntimuzohagarika ku murango no mwijero gushika mu kironza uko nokuru uko nokuri kandi muri gicacho hejuru y'ibintu muzokwama icamwa cankemu yera atankeka muravuga muti mbega muzovuga mu ndimi murashobora gukora ibyo akandi murashobora kutabikora mbega nzokoma induru murashobora gukora ibyo murashobora kutabikora ariko ikintu kimwe ekizwi muzokora muzokwama icamwa cankemu kandi icamwa cankemu nurukunda amahoro umunezero kwihangana guca bugufi kwitona kugira ubwenge ishavu ryawe ntirizoba yo mwibuke gusigihe muronse ibyo mpemu yera ye yera yama murabona umaze shikaho hano ushaka gushwa uwo ushaka gushwa n'umuntu wese uhuye nawe hari kitagenda neza umaze gushikaho umukozi w'Imana soma bibiliya yuko ari bibi gukora iki kintu kinaka kandi wewe wibuke gusa wa bwabo Kristo naho kibi uko biri kose ivyo rero nivyo Yesu yavuze ati muzobamenyera ku vyamwa vyabo murabona nimba ari cha kandi Imana yaravuze uyo mpemu muri we bazogumana n'iryo jambo igihe cyose kuko mpemu yera nta nyawa zokwemeranya n'ijambo kuko ijambo ni mpemu n'ubugingo Yesu yavuze ati amajambo yanje n'ubugingo kandi nimba wararonse ubugingo butashira kandi nawe ijambo rishobora gute guhakana ijambo murabona nubwoko kibw'umuntu mushaka kugira Imana icyo nicyo kintu kimwe cyo kumenya yuko uri umukristo igihe ushobora kwemeranya na buri jambo ry'Imana akandi wisanga mu ruhande rw'abansi bawe umuntu umuna akavuga ati yemwe nta kindi kindari atari uwera yikumbagaza hanyuma ukacutangura wiyubare iyubara ariko igihe byo kurusanga ubwawe yuko umukunda utarabye ibyo bakora uracabakunda murabona rero utangura kubona no kwihangana akwawe gushika kupfa akubure abure bungana gutya gushikaho kutaba gufisi herezo umuntu wese avuga ikintu kuri wewe yemwe sindajwe ishingana ivyo muvuga ntashavu ntushavure ntushavure niwashavura n'ivyizo banzuje gusenga imbere yuko abavugisha ubugira kandi ego ntutangure gutera namajambo ntukunde gutera namajambo nimba ukunda umuntu munaka haguruke mwishengera avuga tuzi ndababwire ntanaka nanaka nabakoze ibinibi we uvuga uti rero mwene data urateye isoni nimba uvuga uti yo mbega bimeze uko akumviritse ubwo bubisha raba neza nimba uvuga yo mbega bimeze uko akumviritse ubwo bubisha raba neza mpemu yera si kitengeri cy'amazi apfuye murabona oya 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 umutima ubamwe mpemu yera wuzuye ukwera n'ukugororoka ntu kiyumvira iki ntugakora iki wizera ibibi ntugatongana umuryango ni watongana ntugatongane hamwe nabo nyoka avuze ati sinshaka ko usubira kuja hariya rya shengero rya kera yemwe wewe ibyo wiyumvira gusubu urareka umushatsi wawe ukure usa n'umutamakazi munaka ntutonga nawe vuguti ni byiza mpawe ni byiza ndagukunda naguni akandi nzogusengera igihe cyose nzobandiriyo rero ntutongane murabona ishavu ryari ishavu umwanya n'umwanya urazi usha ushavuza mpemu yera kuva kuri we uzoca utongana nawe niho mpemu yera aca yigurukira ishavu ryari ishavu akandi urukundo rubyara urukundo mwuzura urukundo Yesu yavuze ati akubwiba abantu bose bazomenya yuko muri abigishwa banje nimwakundana umwe ku wundi icyo nicyo camwa cya mpemu yera none mwari muzi yuko muri abaremyi batoya mwebwe ubwanyu murabizi atankeka mwabonye abantu mukunda gusa baba hafi ntimuzi gituma gusa ubwo bwoko bw'abantu bakundana ibyo mwarabibonye beza gusa hariya akuburyo mukunda akuba hafi yabo baremi cyo kuba kubw'ubuzima babaye hingene bavuga ibiganiro byabo hanyuma mwarabonye abo igihe cyose muhungu igihe cyose bashaka kuvuga kukintu ekinaka kibi no kuvuga umuntu munaka muvuga muti yo mana we ngabo baraje bagiye kunegura umuntu umwe hari ari nga agiye kuvuga kuri uyu mugabo abaje gukora gusa no kuvuga bitebo bibi cyangwa ikintu kinaka kubagore cyangwa ibintu nk'ivyo mwanka gusa gushika hafi yabo murabona bararema kubibonekana abantu beza ariko abaremye ico cuka kandi ibintu umwe yumvira ibintu mba ukora ibikogwa ibintu uvuga ko biremye cuka kimwe nagiye mu biro by'umuntu ngaha mu bisagara kandi uwo muntu n'ubujejwe imibereho y'ishengero cyangwa umuji yakoni cyari cyo n'icari mu ishengero rimeze neza narinji hari yakugira ngo ndabe uwo mugabo akubijanye n'ibimeno kandi hari iradio hariya ivuza uwo muntu jiki waro kandi rero ico byari bicoze ivuga rwose uko yashobora kandi nibaza yuko ariyo amasanamu imirongo ine mu biro byiwe y'abagore bari gusa rero ntushobora kwa kumba riringene uri umuti yakoni cyane ikirenge y'ibyo wewe munundeke ndari byo uraba n'ibyo usoma n'ubwoko bw'umuziki wumviriza abantu mufatanya nani nzokubwira ubwoko bw'impemu zirimo murabona ego wa wumva umuntu avuga ati jewe nkora ibinwe umugwe mwibuke gusa sinezwe ibyo uvuga amajambo yawe aravuga kurusha ibikorwa byawe biravuga kurusha ikintu icyo ari cyo cyose yoshobora kuvuga yoshobora gushingina yakavuga yuko ari umukristo atanye kakani nkumbwe agakora ikintu icyo ari cyo cyose ariko urabe gusa ubwoko bw'ubuzima baye ibyo bivuga uwariwe none woshobora kwiyumvira yuko umugabo afise ubuzima bwo vuga buti kwizera ugukira ingwara kuva ku mana nivyo nibihendwa bana ivyo byari byatera mu myaka yahera nta kintu nkico kiri huyu munsi mbega ubwo buzima bwereye ubutumwa bwiza yuko Kristo yacumikiyo ivyacu bigabitanyo kandi mishishago yiwe ni yidukiza uvuga uti ariko ndumudiakoni nacho bimbariye woshobora kuba umusenyeri igihe numva musenyeri Shen avuga haraciye nk'imyaka ibiri ndiko ndama nukanza sinasubiriye kumwumviriza kandi igihe yavuga ati umuntu yo kwizera iyo ibyo bibiri yakongera akagerageza akabeshwaho nayo ni nk'umuntu agerageza kugendera ku mazi yuzuye ivyondo musenyeri Shen hanyuma arongera avuga ati ninashika mwijuru umuziki n'ikindi igihe nzohura na Yesu nzomubwira nti ndi musenyeri Shen nawe atuvuga ati yo ego narumvise mawa kuvuga ubupagani abantu barogota kuri iryo jambo mana gira imbabazi sindi umucamanza murabona iryo jambo n'ukuri nibyo kandi mpemu azomenya ibyandiko byiwe bwite agaragazwa n'inyandiko yiwe imuvuga ko kandi yagaragazwa no kuyizera kandi iguha ibyangombwa bikuranga ntimuharire n'abandi ntimugire icyo bihari mu miryango nk'uko navuze urukundo aruvyara urukundo kandi uburake buvyara uburake rero ubu reka turabera aba Yesu akanya gatoyi gusa yari icyitegererezo cyanyu ndizera yuko mutariko muraruha cyane kandi reka turabe Yesu akanya gatoyi yari icyitegererezo cyacu niko Yesu kuko nabahaye icyitegererezo kugira ngo mugire abandi ibyo nabagiriye uburaba aho yaza mu isi igihe hariho ukutizera kurushirije kungana nk'uko mu isi igihe nyene kutizera kwaba ntibyanamu hagaritse yabandanije nyene avuga ubutumwa bwiza nka kurya nyene kandi akiza abagwaye nka kurya nyene ntibyamuteye isoni hariya abanegura umugabo yaraneguwe kuva umwana ashitse apfire kumusaraba mbega byaramuhagaritse oya mugenzi ntumbero yiyo yariye muzokwame mukora ibyo data yanditse mwame mukora ibimuhimba itegereze Yesu yaravuga ku byo kwicisha bugufi kwa igihima ubwato yahindutse umwana Imana mu ubwayo yahindutse umwana ho mu gutanga mu gitanda nk'abana ahantu hamwe mu nzi meza neza yavukiye hariya hejuru y'igisyogororo cy'amazi hari mwiraro ijoro rimwe mu mbeho imvugara igwa bavutse bati mwigisha turacana nawe muhira yavuze ati imbwebwe zirafise imyo n'inyoni zirafise ibyara ariko singira ahantu ho kurambika umusaya Imana Yehova ubwayo yicishije bugufi mazi cika umuntu yaserukiye mu mubiri wica gucungura wewe na jewe none turi bande yarakarorero kacu ninde ndinde ntacyo ndi nariko ndabwira umuntu umwe kuri uyu muhinga mu gikorane gitoya navuze ntumwana wese yavyawe n'Imana ategerezwa kugeragezwa ubwa mbere agahamwa ndibuka igihe kimwe naronka icacanji isaha yanji hambaye igihe umuntu avutse ubwa kabiri hari hakantu gatoya kangana nk'urwara rwiwe rwo kurutoke Imana yinjiza muri we mu buryo bwo gukora kwiwe kandi kumanuka mu mutima wiwe maze kakamata hariya kandi Satani atuma abyemeza kandi bitari hariya ubugiye Nibu kari ya mubitaro nari mfisi imyaka nka mirongo ibiri n'itatu nkumbura itatu nk'icyo nari umuhunga kiri mutoya kandi data ari kumfira mu mabako yanje nanje mvugana n'Imana nk'ubu kizi indwara kandi data umutima wamufashe bukumbi yarambitse umutwe wiwe mu mabako yanje nanje nanje ndamusengera kandi namubonye ahindukiza amaso kanda nda mazaragwa aja mu guhura n'Imana naramufashe maze ndamupa ndamuhambi ruhande ya mwene wacu amashurwe ntiyari gume kumva yiwe kandi jewe nigisha Imana ishobora gukiza abarwaye nakorera ikigo cha leta mpembwe ibiceri 20 ku isaha umugore wanje akorera ngaha mu ihinguriro rya mashati akudufasha akugira ubuzima bw'umuhungu wacu mukuru wa mezi 18 Billy Paul n'umwana yari atwaye inda ya mezi 8 nabonye mushiki wacu Wilson atunguza umutwe arabyibuka Royce Rotage n'abamwe mubatera nakoze iki nagerage nagenda genze mu mabarabara mfize umukate mu kiganza cyanjye manuka mvuye ku nkingi nshinga intaha hahita hose bose mu rukundo rwa Yesu Kristo naja mu igaraje yabo maze nkabasaba namba ntoshobora kuyikoresha nkavugana n'abafundi b'imodoka ninjira hariya mvuga nti mwabagabo mwe mbega nti murigera muronka gakiza nabonye ikintu kinaka mu mutima wanjye mu ijoro ninjira mu maduka nataha muhira isa 8 cyangwa isa 9 z'ijoro mvuye kwitaba barwa ijoro ryose sinashobora naricara gusa kandi nari nonze cyane kubera kwisonzesha no gusenga gushikaho nategerezwa gusenga naziritse ibyuma byanje kugira ngo nduge ku nkingi narigisha kandi nigisha abantu ko Imana ihambaye ku Imana igira ikigongo Imana ari urukundo none nguyu data yapfiriye mu maboko yanjye na bene wacu barapfuye umwe yarishwe mu gihe nari ndi kuri arutari hariya muri rurya rusengero rutoye rwa Pentecoste rw'abirabwe ndiko mvuga ubutumwa baje kumbwira bati mwene wanyu yishwe ndwi barabara rikuri modoka ya mugonze maze iramwica maraso ya mwene data yatembera ku ishati yiwaho yamuteruye mu ibarabara rikuru mbejeje kumubamba kumuhamba data yarapfuye hanyuma umugore wanje arangi yari aryamye hariya hanyuma naragiye naje ngakuru rusengero uvuye ngaho yari arutari nabwiye abantu amezi atandatu mbere yuko bishikani hazotswa umwuzure kandi nabonye umumarayika afata inkoni kandi apima imetero zitandatu ni santimetero 20 ku ibaraba Prince San David n'abandi bari bicaye hariya barabitwenze kandi bavuga bati yo ni santimetero 20 cyangwa 25 kuri 1020 1048 kibondo nigiki cyavuganye nawe navuze ntibizoba kuko nagize imwe muri iyo mishishye muko kandi bizoba kandi hari ibiro metero ku ibarabara sini uno munsi cy'uburebure imetero standard design metero 20 navuze nti ndagende nagendeye mu bwato hejuru y'uru rusengero kandi narabikoze muri ico gihe umugore wanje yari arwaye naramusengeye kandi naje ku rusengero abantu bari bamurini yavuze ni ari kumfiro yo ni kubera ari umugore wawe navuze nti ari kumfiro ngiye kura hariya maze ndasenga nongera anarampfuye ibiganza byanje yamfashe ikiganza yavuze ati biri nzohurira nawe muri ikiriya gitondo uzoburi hariya yavuze ati ushire hamwe abana bawe uhurire nanje kurugi navuze nti uzotanga urusemerere gusuti biri nzoba ndi hariya murabona rero yaragiye namurambitse hariya mu cyumba cy'abapfuye nagiye muhira kuryama rero igihe biri mutoya yaba mukuma mupfasoni bro n'abandi kandi yararwaye cyane umuganga yari yiteze kwapfa umwanyu wari wose jewe nasenze nasengera biri rero mwene data Frank Mazaranto yavuze ati umwana wawe akiri kumfiro wa mukobwa mutoya nagiye ku bitaro muganga Adele ntiyashaka akundeka ngo ninjire yavuze ati ararwaye mu gigarayi urayishira Billy Paul byasabye umuforoma kumpa ubwoko bw'ibintu bitukura byo gufata by'ubwoko bunaka bisinzirira by'ibintu binaka bituma batentekereza nabasabye kuva muri icyo cyumba nabicishije mu idirisha nasohotse ubukoboroboro nca mu rugirwa inyuma amanuka mu nzu yo hasi umwana yari aryamye hasi imbere y'ibitaro abantu biherereye amasaha ziyose mu maso yiwe matoya gutya nafashe igitambara cy'umusegetera ushaje narawo ewe mana data mwene wacu baryamye hariya namashurwa ari kumva ho paryamye hariya none nguyu mwana wanje ari kumviro ntumutware mwami yaci ama nuri gihuzo ari kingira ntaho yovuze ati hora sinshaka kumva na gatoye ntiyemeye no kuvugana nanje ico gihe kuko atashatse kuvugana nanje cabayige cha satan yavuze ati ndagi akani nakira ngo wavuze yuko ari imana nzizi ivyo byose nibiki uri kura vugira sinduru uri umwana gusa arari ryani no mugisagara hose buri mukobwa wese buri muhungu wese mwigeze gufatanya biyumvira yuko wataye umuto watawe utaye rero ntiyashobora kumbarira yuko atamanire kuko nari namaze kuyibona ariko yambiye yuko itanyitayeho naciye nicaye ijoro ryose n'umurango wose nabwiye imana ntinakoze ikinyereka mwami ntureke ngo inzira karenga nibabazwe ku bwanje namba narakoze ikibisi nari nzi yuko yari kwarangeza navuze nti mbarira icyo nakoze nzogitunganye mbega nakoze iki atari ukuvuga ubutumwa umunsi wose ijoro ryose no kumuha gusa ubuzima bwanje ubudasiba nakoze iki satani yavuze ati nibyo urabona Rere yo hageze kuri wewe akandi warababwiye bose yuko wizeye ko uri akitsindwara ahambaye none raba umwana wawe aryamye hariya kumviro iranka kukumvira umugore wawe yishwe n'indwara wavuze yuko woshobora kukiza kanseri none nguyo rero uyivuga ko ari nzizi nge nari nziza ku bantu ni gute kuri wewe rero natanguye kuyumviriza uko n'ukuyumvira n'iyumvire n'ivyo yavuze ati yoshobora kubwira atari ngombwa yuko uvuga ijambo n'ukuraba gusa umwana wawe maza gakira navuze nti nivyo kandi nivyo ya wayikoreye byose none ya mara nivyo igukoreye navuze nti nivyo natanguye kwiyumvira nti none ni gute murabona ibintu byose bitangura gusambuka iyo hageze muvyo niyumvira ariko hageze kuri kiriya cari hakimase cagumye ngaho nari hafi yo kuvuga rero nzobiheba ariko bigiye gushikaho inkomezi zose zo kwiyumvira zivaho rero byashitse kuri buri bugingo budashira kurya kuvuka agushasha mbega byari kugenda gutiyo bitabaho byari kugenda gutiyo bitaba ntitwari kumenya uko tuzina nyubu iri shengero ntiryari kuba riri nga ibihumbi n'amamiliyoni pisiyo ariko imana ishimwe byari hariya rero gye niyumvira nimbega ninde ukogure ninde kugira ngo nda nkekeranye umuremyi ampa ubuzima bwanjye nyene ngaha ku isi urya mwana namukuye hehe navuze nti satani mvi mbere naragiye ndabika ibiganza kwa mama navuze nti imana iguhezagire mukunzi mukanya gatoyi paparaje kuku manuka nagushire mu maboko ya mama abamarayika baraja gutwara ubugingo bwawe butoyi kandi nzobonana nawe kiriyagire navuze nti mwami warabumpaye ubambu mutwaye naho wonyica kuko nkuko Yobu yavuze yamara ndagukunda kandi ndakwizeye namba undunga ikikuzimu nzogukunda kuko biri kose sinshobora kubiheba nuko ariko ibyo kwiyumvira gusa byose byasambutse ariko utegerezwa kugira imigenderanire y'umwihariko utegerezwa kuvuka ubwaka nicyo gituma abakozi b'Imana bagenda amabanga hambaye n'ibindi bavuga bati nta kintu kibaho ngo gukira ingwara ku Mana nta kintu kimeze nk'ibi ntibigeze baca hariya hantu hera nkuko nariko ndabivuga mu gitondo ni gute bashobora kuvuga yuko ari abana b'Imana bagahakana kuko mugahakana urya mpemu nyene yabazanye yo mwibuke gusa Yesu yicishije bugufi gushika ku rupfu ubwanyu ntiyiha ntiyahaririye igihe bamucira amate mu maso ntiyahaririye igihe bamukubita ikofe mu musaya ntiyigeze abisaba subiza yarabasengeye yari yutsu yukwizera kuki yari yazi amajambo yiwe adashobora kunanirwa yabahaye kubwa ijambo kugezaho ahinduka yewe man reka ntarikire ikiganza Imana imbere ya ikoraniro reka mbeho nkuko ese ijambo ryoba uko ku buryo jewe n'iri jambo tuba kimwe reka amajambo yanje abiri jambo reka kwiyumvira ku mutima wanje reka abo mutima wanje mu byumviro byanje abifatishe kugishima ryango cy'umutima wanje reka ndamubone guza igihe ibigeragezo bije reka mbone Kristo igihe nzoba niteguye umwa n'umwanzi agerageza gutuma shabura reka mbone Yesu yokora iki yari yibereye mu ijambo cyane gushikaho ni ijambo bahindutse ikintu kibitegereze ntiyari akeneye kuja irya nina yari azi ko we ni ijambo ari kimwe yari azi ko yari ijambo ry'Imana ryagaragaye kandi kwicagezwe cy'Imana cyangwa kizo akwiri isi yari abizi ijambo ryiwe yari afite ukwizera azi ko yarari ntiyategerezwa guharira gaha murabona kuza hano satani yavuze ati ubura burashobora gukora ibitangaza Urazi kufisa kwizera gushitura ashobora gukora ibitangaza wubatse inyuba kwiruta inshuro zibiri yararubetse kuko abantu bose awutegerezwa gukora bireke simba kuri iyi nyubako ya hano gusukore ukoroke kuko handitswe murabona abamarayika bibazomu ramira woye gusetara kwiyobuye murabona yarazi ko buri muri muriwe ariko yanse kubukoresha gushika imana imuburiye murabona yashaka ku imana muriwe kubijambo muri byose kandi yarazi ko igihe avuze ikintu icyo ari cyo cyose cyane ijambo ry'imana isi nicuru bizova hari ijambo rizonesha ntiyata umwanya yavuga ijambo ry'imana ijambo ryose ryabo mu kanwa ke ryari ijambo ry'imana risizwe mbega ntibyoba byitsi yaba dushobora kuvuga atuti ijambo ryanje n'ijambo ry'imana ni kimwe ibyo mvuze nticubahiro kuko ntacyo nkora takimbi ubwa mbere sabo baherezi bari barize cyane kandi basukuye kandi bafise ibyo byubahiro byose bihambaye kandi bahagarara bakagira amasenge maremare hanyuma bakarya inzu z'abafakazi hanyuma bagatwara ibyo icaro byo hejuru mu makoraniro ibintu byose yari ubwo subuzima ubereye ubutumwa bwiza ariko yari abereye ubutumwa bwiza cyane rwose aho Imana ivugira uyu ni umwana wanjye nkunda nezererwa no kuba muri we nimo mwumvirize ijambo ryanjye n'iryiwe we ni ijambo ryanjye we nanje ni kimwe Murazi rabubu yarazi kwa majambo yiwe ari mpemburuka rizonesha isi yarazi aho ijambo ryiwe rituruka yarazi ko ritazokwigera ritsindwa n'impamvu yavuze ati isi n'ijuru bizova hari kwa majambo ya ntazokindwa murabona yarashobora kuvuga uwo yari umuntu we yari ijambo ry'Imana ryahindutse kimwe yababwiye murashobora gukora ikintu akiri yavuze ati ninde ashobora kunyagira igicaha ninde ashobora kundega icaha ni ukutizera ariko urutoke rw'Imana nirwaba arirwo bumushoboza gusenda amadayimoni abana banyu bashobozwa kuyasenda nande murabona ntibyari ibyo kubyico cyategerezwa kuba ikintu kinaka kini murabona nimba jewe bavuze yemwe muto yavuze ati nimba jewe ndabikora n'urutoki rw'Imana ijambo ry'Imana ryemejwe rero abana banyu bashobozwa nande kuyasenda rero ba umucamanza abo bantu mu gihe ciwe kandi abantu baramunegura bavuga ibimwerekeye ariko we baramutetereza uko bashoboye kose bamuvuga ko ibintu byose bamugwanya ariko yarabatsindishije ubu ngiye guheza mu mwanya mutoya mu kuvuga ibi abantu b'iki gihe n'umugwi w'abarwanyi bo mu mutwe abagwayi bo mu mutwe abantu b'iki gihe n'abagwayi b'abarwayi bo mu mutwe baratinya gufata amasezerano y'Imana ishyirahamwe ry'ishengero ry'amashyirahamwe ishengero baratinya gukura ingorane kuvya handitswe by'Imana kuri iki gihe barabibona ku buryo bubayeho bugezweho n'ubutumwa bwawe bw'umubano mwiza bigisha kandi nguru rutonde rw'abisezeranye ndabishika ko mu mwanya nashaka guhagarara kuri iri jambo mwanya mutoya naho biyita abakristo bafata za nemereza abo n'abantu zibafasha zibafata ikibanza cy'ijambo ry'Imana kubwira bashobora gufata nemera kuko umuntu yayikoze ariko bafise ubwoba bwo gushira kwizera kwabo mu Mana bavuga ko bakunda uko n'ukuri none rero bovuga ko ubuzima bwawe ubereye gutumwa ntibishoboka ubwo bwari abanywanyi bishengera ariko iyo ntibibereye ubutumwa bw'izoya habe na gato ubutumwa bwiza yavuze ati nimugende mu isi yose mwigisha ubutumwa bwiza ibyaremwe n'ibimenyetso bizoboneka kubizera nibi kandi igihe wanze gukurikiza abizera ni gute wigira ubuzima ntacyo bitwaye woshobora kuba utavuze ibi iri jambo woshobora kuba waritondeye ibyagezwe byose atana kimwe wabikoze ntibiba bibereye n'ubutumwa bwiza murabona ntibyo woshoboka abo baherezi baritondeye ibyo ariko ntibyari bikwiye yavuze ati murabaso wa murwanizi ninde yarambika ibiganza kuri umwe muri abo bantu ikimenyetso kiri kiriwe kwiteka bategwa mabuye atambabaza abantu bera hanyuma Yesu yavuze ati muri baso wa murwanizi igihe ubutumwa bwiza bwaza naho biyita abakristo bakunda kumira ku migenzo nemera zabo yo nemera zigize kandi zuzuye ibyiyumviro by'abantu bagezweho b'iki gihe kandi umuntu ashaka iterambere muri iki gihe ategerezwa kujyana n'ibyiyumviro bigezweho ndabivuze neza na neza murabona yewe muntu ushaka kuronka iterambere w'izigi utegerezwa kujyana n'ibyiyumviro bigezweho muri iki gihe bagendagenda bavuga bati yo mbega si umukunzi mbega si igitangaza ashobora kuguma hariya tumbereye kandi ntiyegera atuma ikiringo kirenga iminota 15 kandi umwungere wacu na ntaryo nta dutaka nkamira kuri ibintu birateye isoni kuri uwo mwungere umuntu ashobora guhagarara kuri altari hanyuma akitegereza icyaha cy'iki gihe hanyuma ntarire n'ijwi rirenga hama hari ikintu kitagenda neza muri uwo muntu ntababereye ubutumwa avuga aba ariko arigisha uko n'ukuri rero mu agukora ibyo biremera ibyitwazo mu kuvuga bati rero itegereza ikoraniro ryanje umuntu yaje ngaha ntagiye kirekire giyaciye ku ishengero rinaka rihambaye kandi yari kwarandika icyiyumviro hanyuma yavuze ati ndiko ndandika kubijyanye no gukiza ingwara yavuze ati mwene data Branham turagukunda mu idini ryacu rimwe mu yandi madina hambaye rimwe mu yahambaye mu gihugu kandi ku isi hanyuma yavuze ati turagukunda muri iki dini yari ngaha Jefferson Birariko yavuze ati ndaje kuraba ibijyanye n'uko gukira indwara kuvuye mu ivyo yavuze ati hari ikintu kimwe gusa ishengero ryanje ribonye murabona yavuze ati wifatanije n'abapentekoti benshi navuze nti ubu rero murazi uko n'ukuri navuze nti uko n'ukuri murabizi namye na ntaryo nifuza ko akaryo ko gutandukana nabo navuze nti ngiye kubabwira ikintu ngiye kuza mu gisagara cyanyu kugira ishengero ryanyu rimbe imfashanyo yo yavuze ati ntibobikora navuze nti ibyo nibyo niyumviriye ibyo nibyo niyumviriye yavuze ati murabona ishengero ryanje ntirishobora kubyi ahanganira icyo nicyo kimwe n'ubwitwazo nkuru narongeye cyane navuze inka ntacyo bintwaye uko woba ufise impapuro z'umutsindo ziri kirenga zingana gute cyangwa uko woba wubashwe n'idini ryawe ubwo bwoko bw'inyigisho ntibuberanye n'ubutumwa bwiza bwanditswe muri iki gitabo n'ibyo umunywanyi w'ishengero wese azokora muri ubwo bwoko nk'ubwo akiyita ubwiwe umukristo zanga n'abagore bamoye imishatsi kandi bambaye impuzu bibiliya itemeranya kwambara abagabo babandanya gukora uburyo bariko barakora ubu ishusho ryo kubaha Imana kunywa inzoga no kunywa itabi no kurongora abagore benshi hanyuma mugaba mu abadiyakoni mu ishengero no kubabungere hamwe n'ibindi kandi abantu bigenza nk'uko ubuzima nk'ubu ntibubereye ubutumwa bwiza umugore azogenda hanyuma atore telefone maze atangure urwongoshwe n'induru mu ishengero ibintu nk'ibyo n'ibyo inishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako ubushobozi bw'Imana bugukura muri ibyo itegereze ubu ntibabibona ntibabikora ntibazobikora bafise imyitwazo y'uko ishengero rya ritazobyizera bo rero ariko Yesu yabwiye umugabo iri joro yavuganye nawe mu mutima wiwe ati nashaka yuko we ugende ukigisha ubutumwa bwiyuzuye ishengero ryanje ntiryo kwihanganira ibyo mwami urantunga namba ubigombye ndafise ibimfatiriye jewe urabizi ndumwungere na rimwe mu mashengero ahambaye y'iki gisagara mwami yo uratazira izina ryawe ngahego mugenzi turabikora neza na neza sinshobora kubikora icyitwazo nyine cya kintu rero ntibazi yuko umunsi mukuru wa mu ijambo ryawe ryasezera ryagaragara mbega Yesu ntiyavuze ati aho umubi byimba uri ni inkukuma zizokoranira inkukuma sibisiga ubu inkukuma ahindya zibotse canke umubyimba rero niho ibisiga bizokoranira burabona atanteka aho ijambo imfungurwa z'inkukuma niho zizokoranira rero ntibaza ku munsi mukuru wa mpemu baba batumiwe ko urizera yuko Imana yahaye ubutumire Amerika imyaka 15 iheze ko mu byuru uhambaye ku munsi mukuru wa mpemu baraje oya mugenzo ya mugenzi hanyuma akwanka kuza ubwo buzima bwo bwabo bwabo ribubereye ubutumwa bwiza naho biyita ubwabo nk'uko igihe umuntu yaje kuri jewe nage kirekire kiyaciye maze ategura imeza hanyuma avuga ati mwene data Branham nshaka gushikira imeza umuntu ahambaye nshaka gufata ukuboko ndagukunda nari mu ishengero hanyuma naramwumvise avuga ubutumwa ati ndagukunda nizera muri uyu musabye w'Imana navuze nturakoze muganga najewe ndagukunda navuze ndashaka kukubwira ukuntu ndagukunda nka mwene yavuze ati urabona umwamikazi wanje yacyicaye ngaho umugore wanje uramwibuka navuze ngo ndamwibuka yavuze ati umuganga yamuhaye indwi zibiri zo kubaho arwaye kanseri yo mu magufa hanyuma araza mu gisagara maze uramusengera hanyuma naravye hejuru maze mbone igerekwa yara hindukiye maze aca arambarira ati nikuhora hagize azokira igikomere gihambaye mu mugongo wiwe niho cari nk'uko kiva amazi cari kimeze nka kiriya nyene nk'igice mu mugongo wiwe mu ruti rw'umugongo wiwe nta gace na gatoyi kavye uyu munsi yavuze ati hariya hicaye umwamikazi wanje ari uyu munsi yavuze ati nige kindi kintu nokora atari kugukunda kubwo gusenga iryo sengesho ry'ubwizigirwa ni gute ntobandanya kwizeye nk'umusavyi w'umwami mu gihe wabonye maze umbwira ibyoshitse navuze ntubu ndagufitiye ikintu mwene data Brana yavuze ati mva mu idini rihambaye rya Pentekote yavuze ati navuze ntego mugenzi ndabizi yavuze ati navuganye na bene data ntagiye kihaciye kandi nabwiye kuweko twoguma tuvugana kandi ndakubwire yuko byari biteye isoni yuko wofashe igikorwa cyatanzwe n'Imana ugihe umurwi w'abantu bo hirya y'uruzi kandi nkuko navuze nti uko nuko yavuze ati ego Imana yarungitse icyo gikorwa cyo kuvuga kugira gishikire ibice byose by'imbere mu bantu gihe gica hambaye abantu hahambaye nashiye mbona ubwo nyene ko yari umurwanizi ariko aravuga yumvirije nti niyumvirije nti ego mesimba simva uva kuri uyu musozi maze ubere kurabizi koro kuvuye hejuru kuri iyo nyubako murabona nababwiye mutware gusa ahantu hakure mama wanje ashaje yarakunda kuvuga herezi inkumugozi ukwiye izo wimanika ko navuze nti uko niko rego niko yavuze birateye isoni kubyukore yavuze ati uri iki ubu ntiwoshobora kwigurira imfungurwa kandi yavuze ati tegereze urarobese n'abantu barinjiye maze basohoka inshuri njane ibango ofisi tegereze aho bageze navuga ntego uko ni ukuri murabona kandi yavuze ati umukwi wanjye uzogutwara tuzokwinjiza imbere nk'umwe muri bene data bacu bose bazokwakira igerani igishika ngo mufatanye tuzogufatira indege tuzoguha umushahara w'amadolari 500 mu ndwi cyankarenga ayo nimba ubishaka kandi tuzo akuri hiraje avuze ati rero isi hanze abubahwa abahambaye abantu bo hejuru yavuze ati mvuga kenshi kubibi ni byiza dufise ibyiza n'ibi yavuze ati bareke barabe ukuboko kw'Imana maze nzoca ndabareka batware n'umugore wanje hamwe n'abandi bashobora kwemeza yuko ivyo avuga bizoshika yavuze ati ego mugenzi ivyo baye byiza rero murabona umuntu mu kibanza cy'umuntu afise impamya bushobozi y'ikirenga mu ndimi mu mategeko umwanditsi w'ibi tabu murabona umwigisha mu gisata ikindi mu mwanditsi mwiza umuntu mwiza murabona ntiyara azi byanditswe mbega mwari muzi kurya mu marayika yashitse ibyo bintu atigeze aji Sodomu yagumanye n'umugwi wari wasavye gusohoka Aburahamu wewe ntavyo waruzi narambutse yavuga nagumye hariya kanya gatoye yavuze ati rero mwene data Brana ikintu kimwe gusa twarabiganiriye hari ibintu bito bito dufise akamaro kwigisha mwari mukwiye guheba navuze ni nk'ibikiga mwene data yo yavuze ati ukubatizwa kwawe urabizi urazi kubumeze nk'ububatiza mu bumwe ikintu nk'icyo yavuze ati ikintu bintu bito nk'ibyo navuze nti yo narabandanije kandi yavuze ati icyemezo kibonekana kandi n'abagore bigisha hamwe n'ibindi nk'ibyo navuze ni navuze nti urazi ndatangaye kubona umukozi w'Imana ashobora gusaba umukozi w'Imana uhejeje kumvuga neza no kunyita umuhanuzi kandi ukabuzi ko ijambo ry'Imana cyane uguhishurwa ko ijambo ry'Imana kuza ku muhanuzi maze ugacuhindukira mwigisha pope ntibiraba ubwenge bwawe buhambaye uyovuza kongera akabaza wundi mukozi w'Imana ugasaba oya mwene data pope ntana rimwe nzokwigera nkora ibyo ya mugenzi ibyo nibiki hari urubuto ariko bugingo budashira kubaho cyangwa gupfa uri umuntu mwiza cyangwa uri umuntu mu bumunsi uheruka naraciye sinshatse kuvuga n'aba bantu babiri nararabye maze hari yiturusa muri Oklahoma hari ikibaho cy'amatangazo cyerekana iyuguruka rishasha rya Ura Robert iseminari yo kwigisha bavuga butuma byari gutwara kandi ndazi ko demo Shakaria ni mwene data Gary William iyi n'abandi bari mu mugwi wabajejwe imibereho ya miliyoni 50 hamwe n'inyubako zi miliyoni 3 mu hungu w'umupentekote nibyo bintu byinshi Imana yamukoreye andibaza nti jewe mu seminari ndabirwanya ubwa mbere kandi havugwa hati izuyo muri inzu yo muri kazoza ya Rarobe seminari nkuru narabandanije muri iyo nzira hariho ibintu bihambaye bigezweho kandi Rarobe semwe hema ritoya yaje mu ihema ryanje ka nsase city kansase havuga hati inzu yo muri kazoza ya Tommy Osborne yo mu ntu iri hagati y'imiliyoni 3 canke zine z'amadolari ariko irubakwa nkuko maze hari ya Tommy Osborne umwe mu bantu ba Kristo n'umuntu mwiza yarungitswe n'Imana yahagaze hariya kurundi ruhande rw'i barabara umuhungu umuyabaga ashoushe ashavuye umuhungu umu yabaga hamwe n'umukobwa w'umuyabaga yari mu modoka yari karatware hariya yarasote yavuze ati mwene data Branham hari akani narabonye igihe urya musazi yirukira hariya kani nababonye mu mutunguru toke mu maso maze muvuga muti mu izina rya Yesu Kristo muvemo namubonye arwa kubirenge byanyuma amaze gutanga ubuvugishwa bw'ivuga ati iri joro ndaza kugu akubita hasi hagati muri irya nyubako y'abantu 6,500 Nabuza ati narababonye muhagarara hariya maze muvuga mudugijijwe muti mu izina ry'umwami kuko wahunze impemu y'Imana irico ruta gukoreho akera mu birenge byanje yavuze ati ndaza kukwereka ibirenge by'uwonza maze navuze ntimupfemwo satani yaraguye hasa cyayifadikiza ibirengeza byanje yavuze ati Imana ni Imana mwene data Branham navuze nti vyihoze Tommy warungitswe kugira wigishe ijambo ry'Imana agenda uryigishe jana na mwene data Bosworth hariya nararabye hariya maze nchambona natanguye imbere yabo babiri nariyumviriye ntero abezo Robert afise imashini 500 canke nta n'ukuboko k'umuntu akumukorera ku makete y'iwero nsi miliyoni zine z'amadora yarungikiwe mu mwakwezi miliyoni zine za kareza mahera ya gereranijwe mu madini ya Kristo ku isi yose yaje ku muntu umwe gusa mbega hantu naragiye hariya akugira ndamurabe ibi naho ndabivuga urarebese ni mwene data yo mana we ndamukunda n'umuntu mwiza umuntu ameze neza kandi ndamukunda kandi Tommy Osborne nta muntu mwiza nkawe ndamwiyumvamwo neza Tommy Osborne numwe mu bantu beza maze guhura nabo kandi abo bantu nariyumviriye igihe ninjira mu biro byabo maze nkabona ibyo bari bafise ndibaza ko no Gilson baje kuraba ibyiwanje imashini ntoya yo kwa ndikako hamwe natwe tugerageza kurungika amakete mbega ibintu muri uwo mwanya atwari twicaye ku mpera z'imodoka ikwega naribajije ni mbega vyomera gute mu mwanya munyuma narasorotse nariyumviriye ni rero ni inyubako za kazoza za uraro beretse inyubako ya kazoza ya Tommy Osborne ntibavuga hagati yabo maze nasubiye inyuma ndiyumvirane ariko nanje bimeze gute hanyuma ikintu kinaka kivuga kiti raba hejuru niyumviriye nti ego mwami reka nshyire ukuboko kwanjye mu ijuru kuko niho umutima wanjye uri ubu sindiko ndavuga ibyo kubera bangiriye ikibabagwe ndiko ndavuga kusa kubera byashyitse kandi Imana irazi yuko ibyo ari ukuri murabona ububiko bwawe buri hehe ushaka kuba umuntu munakuhambaye ushaka kuba umukozi mutoya wa Kristo aciye bugufi iyo niyo nzira yo gusohoka n'ibyo gusa mwene data boze n'abari bo nabo ariko arashinga ishengero Chicago bateye guheba rirya shengero rya Philadelphia kugira ngo baje muri rirya dinubu bariko baravuga kubijanye no kuronka umuntu umuntu akamwikoti rihindukije nkuko urupapuro rw'umutsindo rwiswa dede navuze nti muri ku nzira yanyu yo gusohoka nimba mushaka kumenya umwungere nyawe w'iryo shengero murondere umutama ciye bugufi ashobora gusoma izina ryiwe bigoranye kandi umutima wiwe uri kuraka muri roko bw'Imana mutore gusa uwo muntu uyo niwe mushaka kuronka umuntu munaka atazi ibyo bintu byose umuntu atazotanga amategeko no gusonika no akuba kwegera mu madini y'ubwoko bwose ikintu nk'icyo kandi kuba bikisha gusa ijambo ry'Imana uwo niwe muntu mushaka kuronka rero nibaza ko mu mazimano ya mpemu ntegerezwa guheza ndumva umuntu munaka avuga ati ariko mwene data Branham woreka ibyo wavuze avuga ati abantu ntibataye umutwe abantu abana bantu aba bantu sabasati barize cyane gusa nabize cyane bataye umutwe rero uku n'ukuri ntibataye umutwe bize cyane rero nshaka kubaza ikibazo murabona muratutahura ndashaka kubaza ikibazo ndasavye munsigurire ibikorwa bya buno munsi nimba bataye umutwe mumbiri ikibatuma bakora nkuko nimba batataye umutwe murabona umwe wese avuga iti ni ryiwe abigungira ko Yesu ntiyari uko ubukuzi bwa nabi igihugu gifise ubukuzi bwa nabi gusumba ubwo cari gifise hari ngora niyihe imi yabagabagwa nyibishengero batanga ubugingo bwaba bagabo barasaba gore babo imijyango yabo no guturira abana babo mu muriro kandi murabe ubwinshi bwu buhizi bwa bw'ubugizi bwa nabi bwabo ngo bo sabataye umutwe amahanga yinjiye n'ubusazi bwo kuyobora kimwe cyose gishaka gufata mbiri ibindi gushira isoni ko isi ifise gushira isoni cyane gusumba uko yigeze kuba abagore bari gusa mu mabarabara abagore bari gusa hanyuma bavuga yuko bafise ubwenge bukwiye ntabwo bari bafise ntabwo bari bafise mwumvirize hari umuntu umwe muri bibiliya yambuye impuzu ziwe uwo yari uwa regioni yari yataye umutwe igihe Yesu yamuronka kandi akamusubiza ubwenge yambombaye impuzu ziwe n'ukuri iki kintu gishobora kwambura impuzu zacu n'umurwanizi uko n'ukuri hanyuma muravuga mutibo sabasazi ehe tangura ugendeshe imodoka ngahepfo urengane inyubako zine z'igisagara utabonye umugore ari gusa hanyuma ugaruka umbwire ko ari byiza rondera kumenya rero muvuga kuti sabataye umutwe none n'igiki kitagenda neza ntibashobora kuba badakwije umugore adakwije ntiyokora ivyo ariyumvira umugwi wa mado dayimoni y'ukwifuza abagabo bacafuye gusa bateri shishi ntibimboregwa bicanye n'ikindi kintu cyose ubusi iriko iranywa cyane inzoga zikaze cyane bakoresha amahera menshi ku nzoga zikaze cyane muri Amerika gusumba uko bakoresha mu bifungurwa ndibagiye ideni ry'inzoga uko ringana umwaka ho mu gihugu gereranije nuko ryari rimeze na uko ryanwa inzoga mu gukora kujana mu bitaro by'abasazi kanser igihe abaganga bakuru hose ku isi bandika mu bimenyesha makuru bakabyivuga bati kanseri yuzuye itabi barishize ku ntebe kandi byerekanye yuko rigutera kanseri yo mu mahaha ibice 70% byabo bafatwa na kanseri ivuye mu kunywa itabi kandi abo bagore n'abagabo ari kwega bakaritumurira mu maso yawe nimba ubwo atari ubusazi ubusazi n'iki none igihe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bushobora kwigishwa no kugaragazwa kandi Imana yo mwijuru mwishusho y'inkingi y'umuriro izunguruka hejuru y'abantu mukwereka yuko Yesu Kristo ari mu gihe cya nyuma cyo kuza kwiwe abaha ibimenyetso reka barayikwega bakongera bakayifinisha hanyuma bakiyita abanywanya ibishengero hanyuma rero uvuge ngo si abataye ubwenge sigura ibyo umwana wanje uguma aguma agende ariko gusabaza nimba batataye ubwenge rwose nabize bataye ubwenge nibyo bamwe umushatsi wabo bambara impuzu zisi bakaja hanze mu ibarabara kandi bibiliya n'Imana iragabisha ibyo mbere irabibutsa umugore no gusenga afise imishatsi moye kandi avuga ko umugabo mu gukora ibyo yiyerekana ubwiwe ko umugabo wiwe yuko ari umugore w'ingeso mbi kandi umugabo arafise uburenganzira bwose bwo kwahukana no akumurungika kuregiwe uko n'ukuri ijambo ry'Imana rivuga uko kandi umugore yumva ivyo hanyuma akabandanya kugira umushatsi mugufiya no kwiyita ubwiwe umukristo nimba ivyo atari guta umutwe niki ndashaka ko umuntu umuntu akambwira ico arico guta umutwe rero ego nabasazi abize ku rugero rwo hejuru impapuro zo mutsindo kaminuza dushira umwanya ku kwigisha abana bacu ku ebire haruro n'icigwa cy'ibinyama buzima gusumba kwigisha bibiliya na Yesu Kristo nta mwana muri kino gihugu adashobora kubwira David Crockettwo ariwe nta cya gatatu cyabo bashobora kukubwira Yesu wo ariwe none ubwo subusazi neza cyane ivyo nivyo ukuntu twoshobora kubandanya no kubandanya no kubandanya uko bakora wibuke gusa kandi amashengero afatanya navyo mu gihe bibiliya ibicira ku iteka igikorwa cy'Imana cyahindutse ubusazi maze barataye ubwenge cyane rwose amashengero yifatanya navyo mwibuke Loti yari umunyabwenge cyane murabe umwanya nanya mutoya gusa ntimureke mumbabarire kukurenza iminota mikeya ibi birahambaye biriko birumvikana hanze mwaje kuyumviriza ndiko ndakora ino bandi nimurabe mureke guhagarika umwanya mutoya dusenga umwanya mutoya mu mitima yacu muti mwami reka ndabibone ugururu gutahura kwawe Imana ibikorera abakuri fata gusa rino hanga ryonyene mureke turabe ico Imana yavuze Bibiliya yavuze yuko ibyaha bya Sodomu byababaza ubugingo bwororotse bwa Loti buri munsi nta nkomezi zikwiye zari yari afise zo kubyihanganira uko n'ukuri ntiyashobora kubikora kuko yatwara igisagara ntiyashobora ariko bibiri yivuga yuko ibyaha by'abanyasodomo byababaza ubugingo bwiwe yamenye ko byari bibi ariko ntiyarafise inkomezi zo kubikora akubirwanya rero nimurabe nibaroti bangahe muri Amerika ejo basoma bibiliya zabo bategura ubutu mwabwuno munsi no kwiruka kumazi y'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo nibangahe muri abo biruka n'umubatizo wa mpemu yera Yesu Kristo ni wa wundi cyo namose nibihe biratasira Mariko 16 bino bimenyetso bizocana nabizera Yohana 14:12 ibunyizera ibikorwa nkora na bazobikora ni mwaba muri cewe byambo ryanje rikaguma muri mwebwe munsabe ico mushaka kose kizokoreka nibaroti bangahe babonye ivyo ariko kubera kutazanirwa kwa na Tini yabo raba hanyu murabe muri bibiliya raba makoraniro yabo y'abagore raba bamanuka mu ibarabara ariko nta nkomezi bafise zo kubigwanya ariko naho umuntu yivuga ko ari umukristo ubugingo bwe muri we burarira bubirwanya ariko nta nkomezi bafise nimbo atari Sodomu y'iki gihe mana duhumuna umuntu munaka sose miragwanya ivyo nkuko Yohana umubatizi yavuze isochoka igenekerejwe kubitsina by'ibiti mwitegereze Sodomu igezweho mwibuke murabona igihugu cyose cyabaye Sodomu nako muri igezweho yote yongeye akubibamwe ubugira kandi yasubiye kubibamwo bushasha kubera ibyo yemera n'umutima wiwe wose bimubwira ko ijambo rimwagiriza ko atari mukuri murabe ishikago mu micungararo ya Chicago igihe abavuga butumwa bo hamajana 3 bari bicayaho akandi umwami yambwiye iryo joro ico bagiye gukora bari banteze umutego ko jewe ngende hariya naragiye kubabwira mwene data kararose navuze ni ntimuzobikorera hari iyo hotel muzotegerezwa kubikorera hani kandi sobari inyubako isa n'urwatsi rutoto kandi banteze umutego sibyo mwene data Carlson yunamitse umutwe araheze iminsi yari yicaye mu biro byanjye kugira ngo ansabe kuza mu bikorane by'i Chicago yavuze ati sinzokwigera ndabyibagira mwene data Branham navuze nti banteze umutego kubera iki mwene data Carlson mufise ubwoba bwo kumbwira igituma wewe hamwe na Tommy Kese barunamitse imitwe yavuze nti Tommy kubera iki utofata ijambo navuze nti si ora kubikora navuze nti ndibaza ko wo nyemereye kunkorera ikintu ku gushaka kwawe navuze nti joro riheze umwami yaramvugishije muraza kuja kuri uyu munsi kandi muzo menya ko mudashobora kuronka ijya nyubako muzoja muyindi nyubako munyabwenge media azoba yicaye kuri uru ruhande uyo mugabo w'umwirabure hamwe n'umugore wiwe aririmba habazo babicaye hano nibindi bazo babicaye bose navuze nti hazoba hari umuherezi w'umu budiste hari yakani navuze ni rero ni mubi eshishoze nibashi ntibanshigikiye kuberako nigisha umubatizo wo mu izina rya Yesu Kristo ntibanshigikiye kuberako nigisha urubyaro rw'insoka ko ndwanya ibyo bemeza ku muntu wese avuga mu ndimi afise mpemu yera n'ibindi navuze nimuze hano kandi mwitegereze ima ninjiye baragiye hariya kandi haraheze neza na neza amasaha abiri kandi arenga kuri uwo mugoroba nyene barahamagaye mwene data Carlson kandi yavuze ati umusore yari yayimuhaye kandi akariha ingwati yo kuri yo zati dutegerezwa kubisibya kuberako ubujejwe imibereho yavuze ko yamuhaye umugwa baririmbye muri iryo joro kacanye muri ico gitondo rero ntibashoboye kuharonka rero twagiye town and country kanyuma muri ico gitondo twinjiye kandi turaho rero mwene data Carlson yavuze ati hari ikintu kimwe mwene data Branham murashobora kutemeranya na mwene data Branham ariko yavuze ati ntafise ubwoba bwo kuvuga ibyo yizera yavuze ati yarambiye ku ibyo bintu bizoshika neza na neza uko nyene yavuze ati ubu ari hano niyivugire natoye gusicanditswe sinaretse aku bahigerekwa ryo mwijuru nkuko Paulo yabivuze navuze nti murandwanya kubera umu batizo wo mu mazi mu izina rya Yesu Kristo abarenga 300 muri mwebwe mwimenyekanishije nk'abahinga nakana navuze nti sina ya hejeje n'amashure yanje matoye ariko ndasabye umuntu wari we wese azane bibiliya yiwe maze ahagarare ahiruhande yanje hakane amajambo yose yavuze murabifisa hakuri bande namba mushaka kuyumviriza ryabaye ikoraniro tekereje cyane mutari bwigere mwumva navuze habaye iki hoba hari hijoro umuntu yoba yari mu ikoraniro ryo mu gitondo nimuduze ibiganza byanyu ego ni byiza nivyo nimurabe hose navuze nti rero namba mudashobora gushigikira ibyo nimumvi nyuma nibyo bavuga ibintu byinshi iyo bari mu migwi yaba ariko baje imbona nkubona imbere y'ikibazo nibindi bintu uko no kuri abo bagabo baciye basohoka Tommy Hicks yavuze ati ndashaka amabanda majana tatu kugira ngo ndayarungikira bavuga umuvuga butumwa wese yivuga ko ari umuvuga butumwa no banza abo bagabo bariko barandamutse bavuga bati tuzoza mu rusengero kugira ngo dusubire kubatizwa bari hehe ibyitwazo Sinshobora kubikora idini ryanje ntiribinyemerera nararongoye umugore naguze ikimasa cy'ingogo na canke ingogo y'inka naguze intongo ntegerezwa kujya kuriraba bimwe muri ibyo bintu bimeze nk'ibyitwaze byo sivyo ubwo buzima burabereye ubutumwa bwiza namba ubutumwa bwiza ari ubwo tugurisha ibyo dufise byose hanyuma tubeshweho nabwo tuba abakristo ego mugenzi amene mwitegereze ubu mugihe turiko turarangiza ariko byitwazo byabo ni zanemera zabo z'amadini ngi Ngiki kuri kwa aba bene data banks naragiye hariya naratoye umusumeno maze kuraba yo masha amin kugira ngo aho haboneke inzira munsi y'amashami yako kajwari aho dushobora kuca munsi y'incabiti kandi duvise ibyatsi byiza munsi yabyo muri bwi mutari byigere mubona nibikuru buto rwaraho cyari gihe umuco kandi mugiye cyose amadini twazi cyanyu icitwazo cyanyu kizogerageza gushira igitutu kuri urwo rubuto muzi neza ruraho muriko mukora ro nkaroti ni tivyo bintu kure hanyuma mureko umuco tuma bwiza uba murikira ubushobozi bwa Yesu Kristo kubuza umuco kugushikira bizoku buza kubaho kuko mu gihe umuco wogu shikira kizoca kironka ubuzima nicyo gituma abantu muvuga muti nimuje muri ubwo bwoko bw'ibikorane baratinya ku muco mutoyo umurikira umwe mu banywa ibuka kwa wa mugore kwiriba yari umusa mbanyi hari ha hahagaze abo baherezi babonye Yesu abwira na Natanaeli tani nyakubonye igihe wari munsi y'igiti cy'umusukoni kandi abaherezi bavuze bati ni Belzebu n'umupfumu uwo n'umupfumu wa mugore mutoya igihe yashika hariya mu buzima bwiwe bwo kwigenza n'aba bana b'abahungu batandatu yavuze ati genduzane umugabo wawuze ngaho umugore yavuze singira n'umwe yavuze ati uvuze ukuri wari ufise batano kandi n'uwo mbona ufise ubu sigwawe umugore yavuze ati ndabona kuri umuntu mumuhanuza avugishwa n'Imana ndazi ko Mesiya azokora ibyo niyaza Yesu yavuze ati ndiwe byari biheze igihurya muco warasira kuri urya rubuto rwari muri urya mu mara ya mutoye imisi y'ubumara yari iheze yagiye mu ibarabara shima Imana avuga ati muze murabo umuntu yambwiye ibintu nakoze mbega si Mesiya byari biki umuco wafashe urya rubuto rwari mu gitutu cy'ubu hungiro bw'abamara yego mugenzi tugereranye ibintu ka binaka cyugiye cy'ubuzima bubereye tugereranye ubuzima bw'uwera Paulo abwubwa mutunza kiri mutoya umucumwe wakubisa abo bagabo bombi baronse ubutumire bwa Yesu Kristo zivyo bari bombi barigishijwe na mu mvyanditswe bari bare abanyateolojia mwibuke Yesu yabwiye urya mutunza kiri mutoya ati itondere ibyo yavuze ati narabikoze kuva nkiri munda yari umuntu yigishijwe n'uwera Paulo nuko bombi bari barigishijwe neza mu byanditswe ariko bo ntibari bafise ijambo umwe yarafize mbivuye mu bumenyi wundi yararifise rivuye mu imbere igihe urya muco warasi imbere na Pawu yavuze ati mwamurinde yavuze ati ndi Yesu ndi ngaha yari yiteguye umuco wakubisa abo bagabo rumwe rwarameze urundi rundi rwamera uko niko bimeze uno munsi ishengero rya mwe mishengero risanzwe urya mugabo w'umutunzi yarafise icitwazo ciwe ntiyashobora kubikora yarafashe n'abagenzi benshi bise ntiyashaka guhagarika imigenderanire yiwe iyo niyo ngorane n'abantu benshi no mu wiyumvira kubera ikuyu munywanyi wishira hamwe ntibigushobokera kubera ubwo bufatanye bose banywa inzoga n'ibintu nk'ibyo kandi bakora ibi ni byiza babandanya n'ibyo nta na kimwe mpfa n'iryo shira hamwe nta na kimwe mpfa n'iryo shengero muvuga kubyerekeye wewe murabona ego mugiye nta na kimwe mpfa n'ibyo kuko nibi panda tubya kimwe ni nusu ya 12 mbejeje kubabwira ku cengero atakindirira atarishira hamwe muraburya mugabo w'umutunzi afise imyitwa ibyitwazo byiwe ntigigeza heba igishinga ntaye ciwe yamara tubona ko yagizuru adandazwa rukomeye yari afise ubumenyi kandi yageza ahantu yategerezwa gutera imbere Arera tanke kumuntu atari bwarongore afisi ikoro rihinduye kije inyuma yavuze ubutumwa mugu hambwa kwiwa tankeka kandi igihe yavuga ubutumwa ashobora kuba yavuze badugije amabendera gushika hagati kandi yavuze mugati mwene data mukunzi umukuru w'iki gisagara ubari mu maboko y'Imana mushobora byose kuko yari umunywanya hambaye wice ngoko yakoze ibina bibiliya bibiliya yavuze iti mukunzimu yunamu ya maso yiwe yari mu mibabaro murabona kandi mwibuke yari agishika kugumya umwuga wiwe mu kuzimu yabonye Lazaro mu gikiriza cya Burakandi yavuze data Aburahamu razurungi ka Lazaro yari akimwita data murabona yafashe ubumenyi namba ibyo atari uburyo bugezweho bw'ishengero iki gihe sindabizi cimani imurikira mu kunzira yabo cyose inkingi y'umuriro cyangwa ijuru gishobora kuba cyose baracari hamwe n'ubumenyi bwabo bashobora kubititura kandi bakaja mu mwigi w'abanyabwenge kubera urwego rwo hejuru rwo mubana ariko Paulo yari amaze kuba mu rwego rwo hejuru mumubano hamwe n'ubumenyi buhamba ubujejwe cyane ku umwigishijwe cyane na Gaburiye cegera cyo muherezi mukuru akuburyo yagiye kubaherezi maze akaronka amabwirizwa yo gushyira mu ibohero abobera bikumbagaza hasi boss ariko igihe umuco wakubita izina ry'inzira yiwe kandi yabonye kwirya nkingi y'umuriro nyene yarongo y'Isirayeli mu bugaragwa yari Yesu Kristo yahebye ibyo yigeze kumenya byose yaje akubugingo mwoco burakwita ubuzima kurya mutunze ubuzima burebereye ubutumwa bwiza naho yarubizera mwocobora kwita burya bwoko bw'ubuzima hagati mu banyabwenge b'ibirori rirya joro hariya mu gihe izuba ryari rirenze atanga inzoga kandi nkumbure yari afise ibirori mu gihe umusezi yari aryamye hasi mu rugegwiwe rero yatanga inzoga ziwe kandi ajya avuga ibyo kwizera Imana kwiwe guhambaye kandi mbere y'uko buca bukeye mu gitondo mbere y'uko izuba riseruka yari ikuzima ibyo nibyo ngabo abanyabwenge bawe ariko Pawulo igihe umuco wamu akubita rero tugereranya ubuzima bwiwe turabe namba bubereye hari iki igihe Pawulo umuco wakubita yahebye ubumenyi bwiwe bwose kandi ajya kure y'uwo mugwi w'abanyabwenge maze agendera kuri mpemu ya Kristo Imani habye icubahiro n'ubu bwenge yari afise ntiyigeza nakoresha amajambo aremereye igihe yaza mu Bikorinto yavuze ati sinigeze nza kuri mwebwe n'amajambo y'ubwenge bw'umuntu sinigeze nza kuri mwebwe n'amajambo maremare kuko mwoshize ukwizera kwanyu kuri ibyo ariko naje kuri mwebwe niyoroheje mu bushobozi bwo kuzuka kwa Yesu Kristo kugira ngo kwizera kwanyu ntigufatire kuri ibyo hariyo ubugingo abaneza ntiyigeze akoresha amashuri yiwe ntiyigeze agendana n'umugwi w'abanyabwenge yagendera muri mpemu wa Kristo aciye bugufi yubaha ijambo ry'Imana mu gihe ryari rinyuranye rwose n'ibyo bizera ariko Pawulo yabonye umuco kandi agendera muri wo sibyo areka ubuzima bwa Kristo ngo bugaragarize Yesu Kristo igihe yari abayemo kugira ngo abantu bashobore kuronka mpemu w'Imana muri we kandi abaciye bugufi baravyizera cyane rwose gushitsaho bashaka kuzana udutambara duba dutora badukuye mu mubiri wiwe kandi baravyizera cyane rwose yuko yari ishusho ya Yesu Kristo rwose gushikaho icyo yakoraga cyose bizera yuko cyaba giheza giye ego mbega umuntu yatanze ubugingo bwiwe ubutunzi bw'ibi bintu byiwe byose yari afise amashure yiwe yibagiye byose kugira ngo agendane n'abarobyi n'abasetsi b'inyererezi mu ibarabara kugira ngo atume imico yiwe igaragaza urukundo rwa Yesu Kristo yavuze ati nakubiswe inkoni mu mugongo inshuro 49 ntacyo bimbariye yaronge yavuga ati mfise ku mubiri inkovu za Yesu Kristo uwo muntu w'umutindi amerewe nabi cyane uko yavuze ati mfise ku mubiri inkovu za Yesu Kristo mbega ubudasa hamwe n'uyu mwubahwa hambaye akikujwe n'abaherezi hirya no hino kandi igihe yari Roma kandi nta muntu n'umwe yari amuri iruhande kandi bariko baterura ikoti ngo bamukure ku mutwe hariya aho ni ibintu byamenyekaniye mana we yavuze ati mba biki wigitsibi cy'umwami mucamanza agororota zompa kuri wa munsi kandi sijewe jenye nzogi habwa ariko kandi nabakunze guseruka kwiwe kose bazogi habwa hariho ubuzima bubereye ubutumwa bwiza umwana ukuri yemangiye Kristo yemeye yuko ubutumwa bwiza bugaragarira muri we imbere yuko abikora yaragiye yiga ubutumwa bwiza yamanutse muri Arabia amara y'imyaka 3 kandi afata isezerano rya kera kandi yerekana yisunze isezerano rya kera yuko yari Yesu Kristo kandi yemera yuko rigaragazwa muri we kumugi wabantu baciye bugufi kugira ngo we igihe yavuze ati ndazi ingene guhaga bimera kandi ndazi ingene gusonza no akukena bimera umuntu yize nkawe akandi umunyabwenge nkawe ahagaze ku yigishijwe na Gamaliyeli umwe mu bigishwa bahambaye kuruta abandi bari ko ico gihe kandi yagenda afatanye n'umuherezi mukuru mwene data yashobora kuba yatunza amamiliyoni y'amadolari no kuba afise ubwoko bwose bw'amazu nibyo yari afise impunzi zo kwipfuki imwe gusa kandi Adema yabonye umuntu afise ibango nk'igiteke taka cha kabiri cha Timoteyo igice cha gatatu yavuze ati Dema yarantaye n'abandi bagabo bose kuko gukunda isi ya none yavuze ati ahuzozirwa anzanira impuzu yo kwipfuka nasize hariya hariho harakanya umuntu yari afise ibango nk'iryo akaba yashobora kuronka impuzu yo kwipfuka imwe gusa Imana ihabwa icubahiro binyibutse umwe Marte igihe yagerageza gukimbukira ubutumwa bwiza n'ibindi byose imbere y'uko akizwa Mugiye kimbere ya nikaya kacanga inama yinikaya badata binikaya muikayise umunsu umwe yari kwaraca mwirembo hari yari uwituruse mu Bufaransa kandi hari umutama w'inyererezi yararyamye hari ari kumpira kampuzagira rero abantu baciruhande aboshobora kuba bo muhaye impuzu kandi ntibabikoze baca bi iruhande kandi ntibobye ntibitaho uwo mutama rero ubera Marte yahagaze hari yamaze arabiraba bavuze ko ya umusoda wese yabafi umuntu ajejwe gusiga ibirato byiwe ariko niwe sigi birato byumu akozi wiwe yiyambuye ikoti yiwe maze afata imbugita ca agicira hagati ibice bibiri inimbugita wiwe yapfu akiyemo uwo mutama w'inyerereza avuga ati twebwe twemi dushobora kubaho yatashe muhira maze ajya kuryama ryamye hariya yibajeje ko wa mutama yavuga ijinduru ako kanyi kintu kina kacamu kanguye yararavye Yesu Kristo yari ahagaze mu cumba zingiye muri ca gice c'impuzu nyene yari yamupfukiyemo yanyererezi yavuze ati igihe cyose mwa akoreye ibyo bintu mwe muri aba batoya nijewe mwabikoreye ubwo n'ubuzima buberanye n'ubutumwa bwiza murazi ukuntu yamatanishije ishasha ubuzima bwiwe nawe si ibyo Murabwa iporikambi ya kimbukiro mubatizo mwizina ya Yesu arwanya ishengero gikatolika y'ubwongereza maze baramuturira murabirene kandi bose bababajwe kubera igico gikoga ubwo n'ubuzima bubereye murabe ibyo Paulo yavuze mu gitabo cy'abaherwa igice cya 10 yavuze ati bakerewemo kubiri bayerera bambaye insatu z'intama z'impene bayerera mu bugaragwa bari baburaniwe n'ibindi isi ntiyari babereye ko bayibamo ngibyo burya buzima bubereye ubutumwa bwiza mbega ni kutubwanje n'ubwawe bugiye guhagarara ku munsi w'urubanza anza hamwe nabagabo nkabo murabe Paulo ubu aturabandanya yakimbukiye ubutumwa bwiza yaretse Yesu atembera muri we uko vyagenda kose iki ataravyicu ari we wese abyinyumvira ko umuherezi mukuru yewe yaragiye ubuserukizi bubereye ubutumwa bwiza ataravyica abantu biyumvira yareka umugende w'ubugingo budashira bugatembera muri we gushikaho bumuvugisha buti no ba ubupfumwe ngatandukana na Kristo kubwa bene data Ubu murazi cyo mukora igihe muronse ubugingo budashira ngico ikibazo cyanyu ngiyi nyishu yanyu mufata uruhande rw'ubwenge cyane mufata uruhande muba mufise by'ubugingo budashira nivyo bishika Paulo yari yiteguriye kuba uwavumwe ku bwa Kristo kureka ihanga ryiwe impumye abantu b'ibicujo batumviriza ubutumwa bwiza bwiye ndabiyumvira bwanje nyene nyene ntegisoni nari niteguriye kuba heba kuko ntaba yumviriza numvise nk'uwihana kandi nari hanye menyu taye kubwo abandi biyumvira ubu bwoko bwo butsima burere ubutumwa bwiza ubu ngira ndangize umuntu wo mutunzi nka benshi muri mwebwe uyu munsi yabucije yongera hakana ijambo ry'umwami hanyuma hinduka umurwanyi w'ishengero kandi yerekana ubuzima ibyo byerekana muri bibiliya ko atarabereye ubutumwa bwiza yariko asaba kuronka ivyo nivyo mbega ubutumwa bwiza bwoshobora gute kumurika buciye mu muco wijimye nk'uko buhakana ubushobozi bw'Imana inzira yonyine yo kubaho ubuzima bubereye n'ukureka Kristo n'ijambo ryiwe ryigaragaza neza na neza muri mwebwe gushika Imana yemeza icyo yavuze mu ijambo kuko Kristo yapfuye ngo ashobore kwiyerekana ubwiwe imbere y'Imana nk'ikimazi kandi yagarutse mu ishusho ya mwemugera ngo yigaragaza ubwiwe mu bantu biwe abandanye igikorwa ciwe agaragaza ubwiwe muri we ngo ashitse ijambo ryasezeranywe muri iyi minsi nk'uko Yohana umubatizi yumvise igihe yumva Kristo aje kandi Kristo yagiye mu mazi kandi Yohana yavuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana nta wundi yamubonye ariko we yaramubonye urya muco wamanutse uriva mu ijuru nk'inuma kandi ijwi ryavuze riti uyu ni wa mwana wanjye nkunda no kunkunda kuba muri we yaramubonye kandi Yesu yagiye mu mazi Manweli imbere y'ubuvuga butumwa yitwa ko ari ntagondwa ajya mu mazi imbere y'abantu hanyuma avuga ati ndashaka kubatizwa nawe Yohana yavuze ati mwami nkeneye ko mbatizwa na wewe kubera ikuje kuri jewe bombi bararabana imuhanuzi n'Imana yiwe amen murashobora sino akunze guhagarara no kuraba ibyo ndaba maso akaze yimbitse ya Yohana muraba kandi ahura n'amaso akaze yimbitse ya Yesu abavyara ku rwego rwa kabiri mu mubiri Yesu yavuze ati Yohana bikunda ubukuko ari byo bidukwiriye turi ubutumwa bw'iki gihe biradukwiye ngo dushitse kugororoka kose Yohana yiyumviriye ati yego niwe kimazi ikimazi gitegerezwa kozwa imbere y'uko gishikanwa rero yavuze ati ingo ubandanye hanyuma yaramu batija men yani majambo biradukwiye ngo dushitse kugororoka kose Yesu yarazi yuko uwo muntu yari agororotse yavuze ati ntigeze habaho umuntu ayavutse kumugora ameze nkawe arengeye umuhanuzi urashobora kuvya kiri birengeye umuhanuzi kandi Yesu yitegereza mu mutima wewe kandi yarazi ibyo mubyara wiwe yahuye nawe hari yimbona nkubone Yohana yavuze ati mwami nkwiriye kubatizwa na wewe ngo none kukuje kubatizwa na jewe yavuze ati Yohana bikundu bariko wibuke biradukwiye ko dushitse iby'Imana yasezeranye kandi ndikimaze integerezwa ko zimbere yuko ntangwa ku kimazi yo manawe manawe akandi uyu munsi gihimico yo akukagorobiri ku akige hariko utuntu mu byiyumviro byiwe ibintu bidashoboka kuvugirwa mu muhinga mu bya bibiliya wese yararaba muri bibiliya amenya yuko iki ari gihe cya nyuma rero biradukwiye ko turenga ibi bihome cyangwa ibi kwitandukanye n'ibi bintu hanyuma twinjire mu kugororoka kwa Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma dufati ikimenyetso cy'Imana imbere y'uko murwaniza duwe ikimenyetso cya gikoko esenga Imana kugira ubwo iguha umuco wakire muri wewe kugira ubu musavyi wa yubaha kumana hanyuma rero reka ibyanwa bya mpemo bigume mu buzima bwawe kandi ubwo nibwo buzima bubereye ubutumwa bwiza reka mvuge ibi mu kugaragaza mu kurangiza ubwo buryo ubwo buryo nyene ushobora kubaho ubuzima bubereye ubutumwa bwiza no kureka ubutumwa bwiza ubwabwa gace kose k'ubutumwa bwiza kate muri wewe make karekane kerekana amasezerano yayo ashike reka Imana yibere muri wewe igaragaza amasezerano yayo nakurya yo kwa Yohana igihe Yesu yabwira Yohana ati bikunde Yohana uko no kurariko turi intumwa z'iki gihe kandi dutegerezwa gushitse kugororoka kose kandi namba turi abakristo bo iki gihe reka twakire Yesu mu mitima yacu kandi niwe jambo ntutera akagere nakamwe muri ryo yavuze ati nukuri kandi murishyire mu mitima yanyu itegereza ibyanwa bya mpemu akuri mwebwe maze mushitse buri sezerano yasezeranye muri bibiliya Imana ishaka gushitsa ijambo ryayo kandi ntifise ukundi kuboko kiretse ukwanje na wewe ntifise amaso kiretse ayanje nawe ntifise ururimi kiretse urwanje nawe ndi umuzabibu nawe muri amashami amashami yamu muzabibu aha inkomezi ishami ubwo nibwo buzima bubereye ishengero ryanje kuri abo bari ku iradiyo canke ku rubuga rwibande nabo bari nga esi Imana y'ubuntu bwose yo mwijuru yo kwakira mpemu yera hezagiye kuri twebwe twese kugira ngo twebwe kuvira ijoro no kubandanya dushobore kubaho ubuzima Imana yavuge iti ndahimbawe cyane ninjire mu masumunezero w'ibihe bidashira mwategura imbere y'uko isi iremwa reka Imana irungi kimi hezagiro kuri mwebwe mwese ndasenga ngo Imana hezagira abagore ijoro bafise imishatsi migufi mu buryo ushobora kubona hanyu mushire kuri ibintu bigezweho by'iki gihe maze utahuriye ko bibiri ivuga yuko tegerezwa agukora ivyo kandi uciriye kwiteka yo kwambara impuzu z'ubusambanyi kugira Imana yo mwijuru isuke ubuntu bwayo mu mutima wawe ko mutazosubira gukora ibyo ubugira kandi ntimusubire gucirwa kwiteka ubugira kandi n'ibintu nk'ivyo se mwoshobora atamu batizo wa amwoshobora atani kwatacho mwosobora atamubatizo wa mwe ese mwemu yera yo vyu gurura maze akabibereka ese twebwe bagabo mufisa bagore hanyuma mukabareka bakaba umutware w'inzu maze akabarongora musaba Imana yo mwijuru ibaho ubuntu bwo akwicara maze mugaruka nabo bagore ku byiyumviro byabo bigororoze ubugira kandi ego kandi atahure yuko ico nico kibanza cyanyu muri Kristo so umutware rero ariko numutwe w'inzu mwibuke ntari mu byaremwe inkomoko n'icaremwe akubgawe ntatanzwe n'Imana biciye muri wewe kugira ngo kikwitwaririke kimesura impuzu zawe hanyuma kitunganye imfungurwa n'ibindi siwe murongozi mwebwe bagore b'Abanyamerika muja hirya no hino mwisiza amarangi mu maso hanyuma moka arari kizuru hejuru namba imfura yoguye yobatwaye kandi rero mwiyumvire yuko muri umurongozi w'ubwoko bunaka muri umuhungu yitwara nk'abagore ariko atari umwana w'Imana nivyo ese Imana yobahaye mwebwe abagore ubuntu nk'abana b'Imana muhagarike gufina uko no kuri gihe ubuntu bwo guta itabi hasi no kureka kumviriza ibintu kwenza by'umwandi byo bintu byose bw'ubuhungi muwa bahungu akugira ngo dushobore kubaho ubuzima bubereye ubutumwa Yesu umuntu arenganye mwibara barashobore kuvuga ati nimba hare baho mu Kristo nuyarenganye uyi Imana ishobora kugaragarira mu rya muntu n'umu Kristo ashise nimba akubaho habaho mu Kristo murashobora kwibaza yuko ari uwataye igihe ariko n'umwigeme abushitse he nibyo muba umu Kristo afise kuvugwa ngo kwiza kuko hano turi ngenza si muhiri wacu ni mwijuru turabahungu n'abakobwa b'umwami twi egenze neza gushitsa ubuzima bwacu bugira ukuvuga ngo kwiza tube ubuzima buhagaciri ico twemeza ko turi abakristo kandi nimba dushobora kubaho mwene bwo buzima rero muhagarike kwiyita umukristo kuko nta kindi mbizana tari ugukengera ico userukira murakoze mugenzi ndizeye ko atanu umwe muri mwebwe ndafise ico nizeye kwa mwebwe ni twese tuzokirira ubuntu imbere y'Imana kandi nzokwama nshigikira ukuri atari nzobakosora urukundo rwariko rwose rwobikora urukundo rurakosora ndibuka pati wo yandaririndike acandi kurya munsi hariya ndaca egifise rego urukundo rurakosora bibiliya irabivuga kandi nimba atari byo niyo mpamvu Imana idukosohira dukunda ese aguhera uyu munsi twobaho ubuzima bubereye mu buryo bwiza n'ubuntu nimurabe muvuga muti rero Imani heza giro ndazi yuko ariko nimba adafisi vyamwa vyamwemu nta mwemi hari cakora no kwigana uguci canke ikindi kintu kuko mwemu yera ashobora gusa kubaho ubuzima bw'ivyamwa vyamwemu ni muri ubwo buryo bwonye nishobora gukora Imani baheza gire twuna mikimice reka Imani yatanze umuco wayo muri iyi minsi ya nyuma bibiliya yayikaba iri nga imbere yanje kandi foto yama marajika wari warabitubwiye amezi mensi imbere yuko bishika kandi turabigushimiye reka abantu bemeze ija izina ryawe baje kureye icaha n'ijoro mwami ica nk'uko ntegerezwa nkarira abantu baca atari uko ndabanka mwami kuko si nkeneye kuba uburwaniza bahenda gushika aho bapfiri muri iyi minsi hanyuma bace bagerageza kukurondera muri ubwo buryo barimo mu gihe bamaze kumva ukuri kw'Imana nk'uko ese boshobora kwiyumva namwe bako bategerezwa kuja gusoma ibyanditswe gira barabe kwa rukuri ese boja kumavi bivuye ku mutima baze bavuge bati yo mana mbega uko no kuri rero ivyo nivyo bizoba bikenewe mwami babe imvuga kuri ivyo kuko ijambo rya warukuri abantu bagumye bicaye benshi muri bo barashobora kuba bababajwe n'ibintu binaka ariko mwe mu w'Imana yavuganye nabo maze baguma bicaye hamwe kandi barumviriza isaha yarenza amasaha yegereye imbere muri iri joro kandi yege imbere muri iki gihe tubaye mu izuba ririko rirarenga isi rikwira irakanya byo na umwijima uzokamangana vuba ho rero hazoca haba ukuza kwawe mwami kugira utwari shengero ryawe singene tubigushimira mwami turagusaba ubu uhezagira umuntu wese ari munyonga hawe ubu umuntu wese yumviriza igipande mwami hose ku isi yose bashobore kujaha nizo zanemera hamwe n'ibindi maze baze gukorera Imana nzima baze kwifatanya muri ivyo bakore nk'uko urya mwami kazi wo mu buraruko yakoze yaraje vyamutwaye ameza atandatu kugira ashika ahantu hari umuntu ashushanywa na Yesu Kristo canke Imana yo mwijuru Salomo Yesu yavuze ati yavuye ku mpera y'isazanyu no kumva ubwenge bwa Salomo kandi hano hari uruta Salomo kandi turazi yuko uruta somare aroma hano mwemu yera hambaye ubwiwe ari hanakora aciye mu bantu mbega ukuntu tugushimira ku bw'ivyo data ndabisavye umuheza gira ubu eheza gira umugeni umungere wacu mukundwa mwene data Nevire muge ndamuraba nkibaza ndamukunda iyo ndamubona ariko aritwariri ku mugore wiwe n'abana biwe batonda saba Imana yuko umukiza umuteri intege umuheza gire mu myaka myinshi y'igikorwa muri aka kazi ko kwimbura turi mu heza gira bene data bose abakozi b'Imana bayicaye nga rino joro benshi muri bo bavuye hari ndasabye ngo ubahe ubane nabo hariya Juni na mwene data Rude nabo bantu bigishira ramashengera fatanije n'abishengera Nyabirunga bahagarara ngo kugumya uno muco w'ubutumwa bwiza mu itandukanye y'ibisagara biri hafi kubw'uno muco nyene kugwanira turagushimiye kubwabo bantu mwami ubaho umwete kandi ubahe ubuntu bwo kwihangana ibigeragezo bikomeye ibintu biza kwisi kiza barwaye n'abababaye mwami ubahe ne natwe muri rindo jororiza duhe gushi ramanga dushoboze bino byigwa bitoya bijanjaguye byishure ryo kuwinga yuno munsi ntibize bireke imitima yabo ndabasabye mu byabyiyumvire ko kumutanga mu ijoro duha imiheza giro ta mu izina rya Yesu Kristo amen ndamuramukunda muri zeri byo mureke turirimba indirimbo yacu nziza ubugira kandi ndamukunda ndamukunda turirimbire hamwe ari hehe mushiki wacu England mbega ingaho umwe muri bo canke mushiki wacu yavuga icinanga umwe muri babo no bantu kenyezi nga sinda yibonego nguyu ngaho no mukenyezi nga uko nukuri nashaka rino joro mu cubayiro cyose ariko sinamwe data ingere nashaka andirimbire rino ndirimbo uri inkuru nibaza ko mwene data yatashura bona numvise iyo ndirimbo kino gitondo kandi yuko byukuri binezerewe mana yo mana we yo nasemereye gusuma mutima wanje kandi jewe nashaka kumva ajirimba uri inkuru rero mureke turirimbe ndamukunda umuntu wese hamwe rero muvuge gusa amaso yanyu hanyuma rero turabe mu mwami nimba hari cyo cyose muri bino bintu by'umubiri muri jewe bikubunyene bikure namwe hiyo hanze muzokumvira izino bande ni mwaririmba ino ndirimbo muri nimbe hamwe natwe rero aho nyene mu ntebe yawe aho wicaye namba hari icyo kintu nimba waciriwe kwiteka n'ijambo namba utiyumvira ku ijambo suzuma ibyanditswe urabe nimba yari ukuri birakubereye sigura ubugingo bwancanga urupfu kandi rero mugiye turirimba ino ndirimbo nimba hari ibintu by'umubiri mu buzima bwawe ndasabye utuzi ikiganza cyawe aho ku ntebe bwira mugore wawe n'abana bawe batuzi ibiganza byawe bakunzi ushikane ubuzima bwawe kuri uvuga uti ni mwami ni byiza byose mugiye turirimba rero duhaguruke ndamukunda ndamukunda mwami Yesu ndasabye ngo ukize bano bantu wabazokwambara tuno tuta naduhetsagiye mu izina rya Yesu Kristo kandi yaduze agakiza ka yaduguza agakiza kanje ku giti ikaruvariyo ku giti karuvariyo rero muri uno muhetsagira uhambaye bandanya kuvuza mushiki wacu ugaragusa amaso yawe no kwiyumvira akanya gato yari dusenge mu mutima wawe mwami Yesu suzuma ubuvyukuri ndagukunda wewe wavuze uti ni mwankunda muzokwitondera amajambo yanje ni mwankunda muzokubaha ijambo ryanje hanyuma mu mutima wawe uvuga uti mwami shoboza nubaha ijambo ryawe nshoboza ndari hishe mu mutima wanje sinze nkori cyane rimwe uko nukuvuga kutizera icari cyo cyose wavuze reka mugiye turirimba ndamukunda mureke duhane turamukanye n'umuntu munaka ari hafi yawe gukorana no kuba kuvuga uti Imana iguhezagire mwene data janga mushikira mu bwitonzi cyane nda Imana iguhezagire mwene data nda Imani guhezagire mushiki wa Imani guhezagire Imani guhezagire Imani guhezagire no gu Imani guhezagire mushiki wanje Imani guhezagire Imani guhezagire Imani guhezagire ku giti karuvariyo reka tumudugirize ibiganza byacu nda ndamukunda ndamukunda akuko eje kandi yaguza gakiza kanje ku giti karuvariyo ku giti karuvariyo muramukunda mbega suwi gitangaza ndasenge yumwe wese muri mwebwe yemwe bana vyomba riri kiguhagarara ngaha no kuvuga bino bintu nibaje umutima wanze sinobonye ko vyobafasha mu gihe no rushe kandi mfise intege nke mpagaze ngaha biroranye amaguru yanje ariko arababara n'ibirato byanje ndabihagararanye gushika aho nkuri nyashi imbere n'ikintu cyose gushika amaguru yanje yafatanye kandi narushe cyane jewe sinkiri umwana kandi nanje naravutse ubutumwa bw'amasaha hatatu cankane no gusengera abagwaye ku murango no mwijoro naribuka mpagaze ngaha kukora ivyo Murazi yo myaka yose 30 nimba yari kubera kuvugangwa nansi byo murazi jewe sintora mahera murabizi ibyo sinda yatora mbega narababwiye ikintu cyacyo cyose mu izina ry'umwami Yesu kitaye murazi uko nukuri ndabakunda n'urukundo rw'Imana ruri mu mutima wanje kubwo umwe wese muri mwe byaba no shobore yaba nari nshoboye guhagarara imbere y'Imana no kuvugana mana mfasha mfasha ndabafashe mfasha mfasha koruko sinokora ibyo umuntu wese ategerezwa guhagarara ubwiwe murabona Ndizera twese tuzoduga umwe muri no minsi kandi nimba niyashika tugasinzira imbere yuko ico giye gishika nguwe muri mwebwe mwibuke tuzohurira hamwe hariya ndazikoriri hariya kwa kwerekwa kwa babwiye ikintu cyo akuba gukwiye kwa byarashitse nkuko yabivuze nta numwe no myaka yose ashobora kuvuga yuko ngaha nababwiye ikintu icyo cyose kiretse cyashitse isi yose yabizi ntiwigeze mubibona havuga igubutumwa icabwiye umuntu we mwese ukuri neza cyane ukuri murabona byamyuko iyo mana nyene yandetse ngo ndabe hirya ya cya gihuzu kige narabonye barya bagore n'abagabo bankikutsa amaboko yabo no kungumbira bati yo mwene data braname esi nshobora guheza nimbandushe ndagiye uko biri kose umugongo wanje urandya kandi jewe buri munsi ndafise imyaka 54 murazi ubu mubabara gusumba buri munsi isengesho ryanje n'Imana shira hamwe eshira hamwe nigishi jambo mpagarari kuri kurya kuri agushika mbona umuhungu wanje Joseph akuze bikwiye kandi yuzuye mpemu yera ndashobora gufata ino bibiliya yanje ya kerishaje ndayitereke mu biganza vyiwe mvuge mwana wanje yijane gushika ku muhero w'ubuzima bwawe ntukayi gwabanye ntukayigwanye niyumvire ko biri yari kwigisha ubutumwa bwiza Imana ntiyamuhamagaye ariko ndizera Joseph nahakira umuntu mutoya ndizera Imana yaramuhamagaye ico nico gituma abana badashobora kumvikana nawe n'umurongozi kandi ndazi yuko Imana yamuhamagaye nashaka ndamumenyereze mu nzira y'ijambo inzira y'ijambo ry'Imana kugira ngo ntazabe iryo jambo ntaza hebi iryo jambo ndashaka kubikora ubwanje nimba Imana ishabishaka kandi ninasaza hanyuma nkicara inyuma nkamubona harya hagaze kuri ya rutari avuga ati buno butumwa bwiza data yarabuhagarariye yicaye harya arashaje kandi ararushira ibinojoro ariko ndashaka gufata ikibanza ciwe no kumukorera mu ngata mpagarare hariya rero nzoraba hejuru hanyuma mvuge ni mwamire ku mukozi wawe agenda mahoro ivyo nivyo nshaka kubona cyane gushika ico gihe rero byo curiki namba no garagaye mu rundi ruganwe nshobora sinshobora ntegerezwa kuzanana n'ururunga ntegerezwa guhagararana namwe nimwebwe nahagarariye no gutanga insiguro kuyu butumwa bwiza nigishije muri yumvira ko no hagararanga hanyuma ngerageze kubishiramwo uruzazane kuva mu kintu kinaka nibajije kwa rukuri nda nobaye ndahamagarira kugikora ariko ndaze yuko no igihatari icukuri nshaka kuba akura mu byo kubashira mu byo nukuri kuva mu mutima wanje Imana iranshingira intahe ndabakunda umwe wese n'urukundo ru Kristo n'ukuri kw'Imana Imana ibahezagiye sinzi uko bakazoza kanje kameze ariko ndazi ubufise kazoza kanje rero nduhukiye muri ivyo ndabasubije ino arutari muntu mfite icizere gihambaye nk'umukozi wa Yesu Kristo umupasteri wacu mwene data Neville.